Mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo agashashara ka gatanu bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya 2022 ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajyana 963 Jeffersonville, Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muze twunamike imitwe yacu ku bw'isengesho. Data wo mu ijuru nye n'ubuntu, Imana mushobora byose, wakuye Yesu Kristo ubugira kandi mu bapfuye, kandi wamutweretse muri iki gihe cy'iherezo mu bushobozi bwa mpwemu yera. Turakenguruka kuri uku kugendegwa guhambaye kw'Imana idapfa. Kandi ubu data turiko turahangana n'iyindi saha, isaha ishobora guhindura icyerekezo gihoraho cy'ahantu henshi. Kandi mu kwegera ibi mwami ntidukwiriye, kuko biri mu byanditswe yuko umwagazi w'intama yafashe igitabo kandi amena udushashara. Yewe mwagazi w'intama w'Imana, ingo turagusabye, turaguhamagaje mwami umucunguzi ahambaye, ingo kandi utwereke integuro yawe y'ugucungura yari yaranyegejwe kuva imyaka, utumenagurira aka gashashara ka gatanira ijoro data, kandi uduhishurira ikiri munsi yakajya gashashara ku buryo twoshobora gusubira inyuma turabakristo beza kuruta abo turi ubu, dushobore kumera neza kuruta n'igikorwa kiri imbere. Tubisabye mu izina rya Yesu, amina. Nimwicare. Mwiriwe neza bagenzi, mboni ibiko ari ibakwe rininiya yo kuba ngahira ijoro muri iki gikorwa. Sinzi ahantu na hamwe noshobora kwiyumvira neza kuruta kuba mu gikorwa cy'umwami. Kandi ubu kuza by'umwihariko kuri ibi byigwa, aho turindiranye gusa namba atobimushurira, sishoboye kubibaha. Sindiko ndagerageza gukoresha na kimwe mu byiyumviro byanje bwite cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose, gusa uko ajya kubimpa ibyo ni byo. Kandi ndazi neza namba ntakoresheje ibyiyumviro byanje bwite, kandi ko biza mu buryo bwanje nk'uko mu buzima bwanje bwose ntibyigeze biba ibinyoma. Ntibizoba ibinyoma muri uyu mwanya. Ubu turi mu by'ubwiza gusa, kandi turakenguruka cyane rwose ku byo yadukoreye. Ikiganza gihambaye cy'Imana nzima, mbega ni ukuwe kuntu twogirirwa ibakwe twebwe abantu gusumba kuba mu nyonga z'umwami w'abami, uganza baganza.
The King of Kings, Lord of Lords.
Nkumbure twovuza amafirimbi no kuduza amabendera no gusasa amatapi n'ibintu byose ku mukuru w'igihugu aje mu gisagara. Ariko mwiyumvire gusa, ivyo vyoba ari byiza cyane, kandi vyoba ari iteka ku gisagara. Ariko mwiyumvire, mu rusengero rwacu rutoya ruciye bugufira ijoro, twatumiye umwami w'abami Imana, kandi ntashaka ko dusasa amatapi n'ibindi. Ashaka ko bamwereka imiti miciye bugufi kugira ngo ashobore gufata iyo miti miciye bugufi, maze ayishishurire ibintu byiza yabikiye abo bose bamukunda. Ubu twasavye, kandi ndafise igishinga nahe noshaka gutanga. Ubu namba ntihenze kuri ibi, naravyumvise gusa, kandi noshobora kuba nihenda. Ariko nibaza ko bantu bari ngaha, kandi yuko ico gishinga ntahe kibaraba. Kandi rero haraheze iminsi mikeya igihe nariko ndaja ahomba ubu muri Arizona, twaronse telefoni ivuga ko hariho umuhungu mutoya yarafise indwara y'amakonyera kandi ivyo byajana n'umutima kandi yari se na nyina n'abagenzi banje nkunda cyane bagaciro yari umwe mu badiakoni bacu ngaha bishengero mwene data Collins umuhungu wiwe mutoya Miki mutoya umugenzi wa Joe yaragwaye indwara y'amakonyera ija no mu mutima abaganga bari bamurungise muhira bari bamujyamise ku gitanda kandi bari bamubwiye abavyeyi biwe ngo ntibanamureke ngo avyuke no kuvyura umutwe kugira ngo anywe amazi yategerezwa kunywesha umukenke kuko yari ameze nabi cyane kandi abavyeyi nabizigigwa nabo muri uru rusengero ngaha kandi barizeye kandi hari haheza amajoro makeya tutagerageje kurindira twatangaje igikorane cyo gukiza indwara ku w'iyinga ariko tubonye ko twari tugiye gutegerezwa kwishyura ibibazo ubwo rero twararetse igikorane cyo gukiza indwara abagwaye kandi rero nari mfise ikintu gitoya nari ngumije muri jewe mu mutima wanjye kandi nyina na se bashaka kumenya namba boshobora kuzana umwana mu mucumba kandi azanye urya mwana mutoya hari inyuma maze mpemu yera atangaza ko yakize kandi rero abavyeyi mu byubahiriza batwaye uwo mwana mutoya muhira maze bamurungika ku ishuri bamurungise gusa ku ishuri umuganga yaravyumvise rero umuganga ntiyanezerejwe cyane n'ikintu nk'icyo rero yabwiye nyina ko urya mwana yotegerejwe kuba ari mu gitanda mu by'ukuri rero yamubwiye iyo nkuru kandi nibaza ko uwo mugabo ari niko ntahura ni umukristo uwizera wo mu idini uwo muganga ni umudivantisti wo mu munsi w'indwi kandi rero yavuze ati yemwe wotegerejwe harageze ko uwo mwana ko n'umusuzuma yavuze ati wotegerejwe n'imiburiburi kumusuzumisha yavuze ati ni byiza cyane yajanye umwana maze umuganga aramusuzuma mu maraso aho indwara y'amakonyera ibiri kandi rero natahuye ko muganga yatangaye cyane ku buryo atamenye icyo gukora uwo muhungu mutoya ameze neza afite amagara meza nta n'akantu batoye ubu bakorinzi bari ngaha nshobora kuba navuze nabi ndashaka mbega nibyo mushiki wacu Collins ego ni byiza cyane urya ni Miki Collins mutoye afite nk'imyaka itandatu indwi kandi ibyo byabereye neza mu cyumba haraheze nk'amajoro atatu yo ba hategerezwa kuba umuntu munaka muri kijya cyumba iruhande y'ikiremwa muntu yari Yehova ahambaye kandi ubushobozi ibyo nibyo yaje kubahiriza ijambo ryiwe kandi ndakenguruka cyane kumva ibyo murabona ndazi ko twese dukenguruka si jewe gusa ariko ni twese kuko byari kumera gute iyo ajya kuba kuba umuhungu wawe mutoya cyane umuhungu wanjye mutoya kandi mwibuke ntange igishinga nahe neza kimwe gusa kandi fata kimwe hano na hariya bishika hose ariko ni ukubamenyesha gusa yuko igikorwa cyanje cy'ukuri ni ugukira indwara kuvuye ku Mana ariko mu ndi ngaha kubera utudushashara kuko mu nyuma gatoya muzotahura impamvu nategereza gukora ibi rero sindi umwigisha sindi umunyateolojiya nsengera gusa abagwaye kandi akunda umwami kandi ubu muri ibi naho ni ibyo mu ijoro riheze twatanze igishinga nawe cy'umukobwa mutoya ndafise izina ryiwe kandi biri afise ngaha ahantu hamwe ry'umubyeyi naho abaribo kandi uyu mukobwa mutoya yari ku rugero rwa nyuma rwa kanseri yo mu maraso gusa nka gusa yari ameze nabi cyane ku buryo batari bagishobora kumugaburira biciye mu kanwa bategerezwa ku amaraso yiwe bayacisha mu mitsi kandi yari mwiza cyane yari mutoya ku myaka yiwe nk'uno mupfa aso ni mutoya ngaha ndibaza ariko yareha nka gutya gose bari bameze nka benshi muri twebwe wa bashobora kuvuga urabiye ku mpuzu umwana yambaye yuko kandi abavyeyi bari bakeneye cyane gusa bakenye cyane kandi rero ariko bubaha by'ukuri kandi muhemu yera yatangaje ko urya mwana yakize rero nimwiyumvire gusa gafise kanseri yo mu maraso kajya kana gatoya kandi amaraso yarameze nabi cyane ku buryo batari bagishobora kugaburira biciye mu kanwa byategerezwa gufata kujya ku bitaro gufata amaraso cyangwa gutegwa amaraso biciye mu mitsi kugira ngo bakagaburire ndibaza isukari cyangwa icyo ari cyo cyose sinzi amajambo y'ikiganga bakoresha kuri iyo ndwara ariko uko biri kose kategerezwa kugaburirwa muri ubwo buryo kandi mbere y'uko ujya mwana ava aho hantu yaririye umukati urimo inyama n'ibindi witwa hamburger kandi abavyeyi inyuma yaho bari bumvise muhemu yera kuvuga ni kuhora hagize murabona kandi bo abashitsi ntibari bwigere baba mu micungarari imbere yaho ariko ba umugabo n'umugore beza n'abadata ama bahejeje kubarongera intebe ngaha haciye akanya gato ya mwene data na mushikacu kidi bari bigishije icyo bokora n'icyo bokumviriza kandi umwana yariye imfungugwa ziwe mu nzira batahi muhira iminsi ibiri cyangwa itatu inyuma y'ibyo yari mu ishuri kandi yagiye kwa muganga maze umuganga aratangara cyane rwose yavuze ati nta n'ikimenyetso cya kanseri yo mu maraso kiboneka muri uyu mwana murabona rero ibyo ni iby'ubushobozi bw'imana mushobora byose gufata amaraso no kuyasukura ubwo nyine aho nyine nk'uko nyine no gutuma hatera ubuzima bushasha muri we kuko amaraso yawe n'ubwo buzima bwawe bw'umuntu apfa no kurema uturemangingo dushasha no gukuramwo utwa kera kandi icyo biri neza na neza ni novuga ibi ni igikorwa cy'umuremyi cy'imana mushobora byose gufata amaraso yandujwe na kanseri gushikaho ako kana gatoya ikaba umuhondo kakavyimba maze mu kanya gatoya amaraso mashasha mu mubiri wako ndizera sinja kubivuga mu izina ryiwe nja kubivuga mu ryanje mu guhishurirwa ku kwizera kwanje ibyanditse mu manga y'isabino wa munsi nizera yuko igihe cyegereje aho ingingo zibuze zizosubira uko zari n'ubushobozi bw'ubwiza bw'umuremyi ndizera namba ashobora gutuma inkezi iseruka idafise ngaha ni umugabo cyangwa umugore abuze gusura urugingo rumwe kandi hariya ni igikoko gikwiriye ubwacu yo ni imana ndayikunda rero ubu nta ngurire gusa kuri ibyo bintu kandi tubandanya gusa tubivuga ko kandi abantu bari hirya no hino ku mpome kandi bahagaze mu mayira no mu byumba n'ahandi ku bw'ibyo ngiye kuva mushika mu butumwa ubunyene kandi nshaka kuvuga ibi kandi nshaka kumushimira we abereye hose icyarimwe kandi yuko uyu munsi mu gihe ntarinzi ikintu na kimwe ku bijyanye n'agashashara ka gatanu byaje mu buryo bw'ibanga muri iki gitondo nk'isaha imwe imbere y'uko buca igihe nari hanze mu rusenge mu masengesho kandi uyu munsi maze gusa iyi minsi itanu cyangwa itandatu mu kumba gatoya gusa atamuntu mbona ndasohoka gusa nsangira imfungugwa zanje n'umugenzi kandi hamwe n'uwo mu bagenzi banje hano kandi atanke kamurazo mugenzi wariwe ni mwene data mushiki wacu wude ego kandi murabizi kandi nagiye hariya maze ngumana nabo kandi bose babaye abantu beza kandi nta kintu na kimwe cyabaye byonyine gusa niko ndiko ndagerageza kuguma nyine kuri ubwo butumwa bw'utu dushashara birahambaye nizera yuko ari igihe cy'umwanya wo guhishurirwa kwabwo kandi rero nshaka yuko mumenya neza ubuvuye imbere aho mubishoborera kwandika ibyo mudatahura ku bijyanye n'utu dushasharandwi namba mubifise maze mubizane kuri arutari kandi kumbure mwene data nevire cyangwa umuntu umwe yoshobora gushyira agasanduku ngaha yo hano ndabibona ubu ni byiza nubikorera ijoro kugira ngo nshobore kumbure kubyiga ko akanya gatoya gushika kuwiyinga mu gatondo ubu nimuzane muri iki gihe nyine ntimuzane ibibazo muvuga muti mbega ikimenyamenya cya muhemu yera ni iki murabona nari nifuje kumenya ibijyanye ibyo nigishe ko murabona gutyo dushobore gutomora iki kigwa kuba kimwe cyo kimwe nibihe by'ishengero murabona kuko ari byo turiko turabona ubu ubu nkuko twoba tugiye gusengera abagwayi aho rero kumbure bisaba amasengesho atandukanye kandi ubusizwe ukinjira kubw'ikintu gitandukanye muraze turondera imana kugira ngo umenye mbega haraja kuba hari umuntu munakirijoro mwami ego haraja kuba hari umuntu yambaye ikanzu y'umuhondo yicaye mu mfuruka y'iburyo kandi niwa muhamagara umwituku kandi uvuga ibi nibi yakoze kandi ko afise nibi nibindi icyo gihe aragenda hariya maze akaraba kandi akaba ari hariya murabona ngo ibyo murabona biratandukanye murabona rero muri ubu buryo ndasenga nti mwami yesu niyihe nsobanuro yibi mishurire mishurire amina ubu reka dufate inkota zacu bugira kandi kubw'ijambo kandi ndashima imfashanyo ya mwemu kubwa mwene data na evire cyo kimwe n'urukundo rwa bene data afise ari hari inyuma yanje asengera kandi namwebwe mwese muri hariya namwe rero ubu iri joro ko ari ijoro ryo kuwa gatanu turagerageza kubikora gusa nka tu ntimushobora kuvuga ku bintu byose nk'uko ushobora gufata bibiliya hamwe gusa muri turiya dushashara maze ukagumaho gusa ukerekana mu byanditswe byose murabona byofata amezi naho nimwoba muragaheza kuko agashashara ubwako gafatanye ibyanditswe byose kuva mu itanguriro gushitsa mu byahishuriwe Yohana agashashara kamwe muri two kubw'ibyo icyo ngerageza gukora ni mu kwirinda kujya kure y'ibyo nandika icyanditswe cyane akantu gato ngaha ahantu hanaka kandi nkirinda kuguma gusa kuri icyo kintu kimwe ntegerezwa kuraba inyuma kuko jewe gusa mu kuvuga mvuga mu buryo nizigira yuko ari uguhumekwa nyakuri kandi icyo gihe iyo ndavye hasi kugira ngo mbone kandi ntanguye kuvuga maze nkumva ubwanje ndiko ndaja kure y'icigwa ndahindukira ntaraba ku rundi ruhande kugerageza kuronka ikindi cyanditswe kugira ngo nshike kuri icyo murabona kugira ngo nshire umuco gatoya kuri urwo ruhande aho kugerageza kubandanya na biriya none rero ubu tugiye kwigira ijoro kubw'ubuntu bw'imana kubw'imfashanyo yiwe agashashara ka gatanu kandi kagufiya kararuta gatoya ka kandi abagendera ku mafaransi banubu bari mu mirongo ibiri umwe none ni imirongo itatu muri aka kamwe ubu agashashara ka gatanu gatangurira ku gice cya gatandatu cy'ibyakiriwe Yohana umurongo w'icyenda rero ubu namba bishika ukaba uri umushyitsi utumvirije abagendera ku mafaransi bane rero murabona rimwe na rimwe usubira inyuma gatoya maze ukongera ko ikindi kintu kinaka kandi iyo ubikoze uba witeze yuko abantu babitahura kubw'ibyo namba hariho akantu gatoya mudatahura rero mutwihanganire gatoya gusa cyane murondere ibande muyumvirize kandi sinkekeranya yuko muzokuramwo umugisha jewe narawuronse nizige yuko mubikora ubu mwese mwiteguye kuva ku murongo w'icyenda rero gushitsa ku w'icumi na rimwe cyangwa uw'icumi na rimwe urimwo kandi amenye kandi amenye icya gatanu kimatanije icyo gitabo mbona munsi y'igicaniro impwemu z'abishwe bahora ijambo ry'imana no gushinga intahe bari bafise batakambisha ijwi rirenga bati databuja wera w'ukuri uzogeza ryari kudaca amateka no kudahora abari mu isi amaraso yacu umuntu wese muri bo ahabwa imvune yera babarigwa kumara iyindi minsi baruhuka gushitsa igitigiri cy'abagurano bagenzi babona bene se bagira bicwe nk'abo kizoshikira ero ibi biboneka nk'iby'akabanga kandi ubu kubera amabande no kubw'ubukuru bw'ishengero n'abigisha bicaye ngaha ubu namba mufise icyiyumviro gitandukanye kuri ibi nari ngifise na jewe ariko ndiko ndabikura gusa mu guhumwekegwa ariko kwahindiye rwose uko nabibona murabona kandi rero mbona uko tubona ibi bihishurwa birafatana neza kandi bizana ibyo bihe by'ishengero n'ibyanditswe neza hamwe hanyuma bikafatanya murabona rero niyo mpamvu nizeye ko biva ku mana ubutumenye ivyo kandi ndiko ndiyumvira ko rimwe na rimwe twishimikiza ivyo umwigisha akomeye ashobora kuba yaravuze ko murabona kandi ni byiza sinshira kwiteka umwigisha nta na gatoya kandi sinshira kwiteka uwo wariwe wese nshira kwiteka icyaha ukutizera nta n'umwe
I don't condemn anybody. I just condemn sin, unbelief, nobody.
Kandi abantu bamwe bavuze bati ucira kwiteka amadini oya sinshobora nshira kwiteka imibereho y'idini si abantu bari muri ryo umugwi w'abantu bagira idini murabizi ariko imibereho ibarongora iyo niyo nshira kwiteka katolika n'igiporoti nico kimwe mana wenda bamwe mu bagenzi banje bagose abonzi ni abakatolika gusa murashobora kwibaza kandi uwo muntu ashobora kuba yicaye hano iri joro birashoboka ingene gusa twashoboye kubaka iyi tabernacle ni kubera umukatolika w'umuroma yahagurutse hariya muri sentare hanyuma aja kungwanirira kandi muhungu nk'uko atawundi yabikora nibyo kandi ntibashobora kubyanka ivyo ni ukuri kandi bavuga bati ibiharuro bakoze nibyo abantu benshi cyane yavuze ati yo ntibazorenga ko ibibanza 80 muri rya shengero nk'uko yavuze ati iryo shengero riri hariya yavuze ati ndaza umwungere waryo na byose nk'ibyo hanyuma aravuga ati iryo shengero ryarashinze imizi yavuze ati namba mwebwe mushobora kwiyongera ko kuko ibobo batobishobora umukatolika w'umuromani umugenzi wanje mwiza murabona ego mugenzi umuhungu umukatolika mugenzi wanje w'inkomoko yari ko aramvugisha yari afise ububiko bw'ibyuma imbere y'uko ngende yavuze ati bi ndazi ko utizeye imibereho y'idini ryacu yavuze ati ariko ndakubwira neza ubu yavuze ati imana yumviye amasengesho yawe menshi ku bwacu ndizeye ugize ingorane ahariho hose mu gihugu yavuze ati abakatolika bose bo muri ako karere bo gufasha gutyo murabona ivyo yavuze ati abikorera umusaraba bose niko yabise ngiye kubivuga gusa uko yabivuze by'ukuri bavuga ko aribo kubera abakristo ba mbere bambara imisaraba ku migongo yabo tuzi ibyo kubw'ibya kahise kandi bavuga ko aribo bakristo ba mbere kandi nibo ariko imibereho yabigije kure y'inzira murabona kandi abo bantu umukatolika cyangwa umuyuda cyangwa uwo ari we wese ni abantu bava ku giti kimwe dukomoka ko murabona ibyo ni byo ni abantu bakunda gufungura banywa kandi baryama nk'abandi bose kandi ku bw'ibyo ntitwigere ducika kwiteka abantu oya oya nta n'umwe murabona ariko ntidushobora gucira kwiteka abantu ariko nk'umukozi w'imana ntegerezwa gukubita iyo nzoka hanze hariya ikomora abo bantu murabona kandi sinshaka namba gusa jewe kandi ubwanje sinshobora kubikora iyaba atari ibango ryavuye ku mana riri ko riranuma ndabikora murabona kandi ntegerezwa gufata ivyo mukuri no mubwizigigwa ariko iyo umukatolika umuyuda cyangwa ari we wese aje hano iyo ari umwisilamu umugiriki cyangwa umuorthodoxe cyangwa uwo ashobora kuba wese iyo aje hano ngo bamusengere nomusengera ndabikuye ku mutima nk'uko nobaye ndiko ndasengera abanje uko ni ukuri neza na neza kuko ni umuntu kandi narasengeye ababudiste abasikihe abajayini abayisilamu n'abo mu bwoko bwose murabona nk'ubwo kandi sindababaza ibibazo ndabasengera gusa kuko ndi umuntu munaka umuntu ashaka kira kandi ngerageza koroshya ubuzima bwabo muri urwo rugendo kandi tubona ko muri ibi kandi benshi muri mwebwe hano ndazi hari babiri cyangwa batatu bize rwose bicaye hano kandi bafite ubwenge kandi bize inyigisho z'abandi bantu kuri iki kigwa kandi nshaka ko abo bene data bamenya ko nakira ku iteka abo bantu gusa ndiko ndagaragaza iby'Imana yanyeretse kandi nibyo byose mfise ubu ntidushaka na rimwe kwiyumvira ibyo kuko umugore mutoya amesa cyangwa umusore arima hariya atogira uguhishurirwa kuvuye ku Mana kuko murabona Imana yo yihishurira ubwayo ubu mu biciye bugufi ibyo twarabibonye kuyinga twabitanguriye ko ingene we yihishurira ubwiye mu biciye bugufi ibyo nibyo bimugira uhambaye ubu reka gusa nsubire ibyo umunota umwe ni igiki kigira Imana kuba nkuru ni kubera ishobora kwigira ubwayo iyicishije bugufi cyane icyo nicyo kiyigira nkuru Imana ni nkuru kandi ishobora kwishira ubwayo mu ishusho iciye bugufi rwose ku buryo abanyabwenge b'isi badashobora kumutora ntibashobora gusa kumushikira kuko yigize ubwiwe uciye bugufi rwose uburaba kandi ibi ubwavyo ni ibanga ry'uguhishurirwa kwa Yesu Kristo murabona ibi ubwavyo byo hari nta gishobora kuba gikuru nk'Imana kandi ntushobora gukora ikintu cishijije bugufi nk'uwo yigize ubwiwe nyene murabona ibyo nibyo bimugira mukuru murabona ubu umuntu ahambaye ashobora gusa kuronka kuba mukuru gatoya canke kumbure ashobora kwicisha bugufi akakubwira ati mwaramutse murabona canke ikintu nk'icyo ariko ntashobora kwigira ubwiwe nyene mutoya hariho gusa ikintu kimwerekeye ni umuntu ntashobora kwigira ubwiwe nyene mutoya kuko igihe yumva ko ari mutoya rwose rero ikintu cya mbere murabizi atangura kwigereranya n'ibyo wundi yakoze n'ibisa n'ibyo kandi rero atangura kwishyira hejuru ubugira kandi murabona ariko mu Mana kugira uduge uramanuka ego abanyabwenge b'isi baragerageresha ubwenge bwabo kumuronka mu gukora uko nta kindi bakora atari ukumujya kure kurusha murabona abanyabwenge b'isi iyo ugerageje gusigura ikintu ukoresheje ibiharuro cyangwa ikintu kinaka mwibuke yarabishize muri bibiliya mu guhisha oya mumbabarire muri Yesaya 35 nibaza ko ariho ibyo byoroshye gushika aho umuntu w'inyererezi yoshobora gutahura murabona yo nikijuju nicotakara abanyabwenge baramubura rwose kubw'ubwenge bwabo bamujya kure na ntajyo mu kumugeragereza kumuronka kubw'ubwenge bwabo ubu ntimwibagire ibyo bizojya kuri bande murabona abanyabwenge n'ubwenge bwabo bajya kure cyane mu kugerageza kumutora n'ubwenge bwabo baramubura murabona iyaba bashobora kuba bakuru bikwiye kugira ngo bashobore kuba abicishije bugufi bikwiye boshoboye kumubona iyaba muri bakuru bikwiye kugira ngo muronke kwicisha bugufi gukwiye murabona ibyo kandi murazi ibyo ni ukuri by'ukuri nagiye kuraba abantu aha bakorera n'ibindi mu by'ukuri bari abagabo abakuru abami murabona abatwara ibihugu bahambaye abagana kandi mu bisanzwe ni abantu bahambaye hanyuma nagiye ahantu aho abantu bafise impuzu zibiri kumbure umuvugabutumwa yashaka guharira wo kwiyumvira ku isi itobaho itamufise murabona kandi ibyo ni gusa umutwe ubwimbye murabona ariko umuntu mukuru aricara hanyuma akagerageza gutuma wiyumvira ko uri umuntu mukuru murabona ashobora kwicisha bugufi kandi murabona Imana ni nkuru cyane gushikaho ishobora kwicisha bugufi ahantu umuntu adashobora gushika murabona nuko kandi byo byabo kandi bagerageza kumuronka ubu hararaba bagerageza kumuronka mu kurungika abahungu babo ku ishuri bakaronka urupapuro rw'umutsindo mu ndimi ruhanitse kandi hari bagerageza mu kumuronka ku bw'imvugo ya teolojiya ya bibiliya kandi bagerageza kumuronka ku bw'urutonde rw'inyigisho ku bw'urutonde rwateguwe no ku ibintu bishajije bagerageza kumuronka nari hariya na gato umwanya umuyaga nta kindi muriko muja kure barashoboye kuba baniniya bikwiye kugira ngo babe abaciye bugufi bikwiye bashobora kumubona muri kirya cyerekerezo mu guca bugufi ariko igihe uzoba uriko uraja mu nzira y'ubwenge uja kure yiwe ubu ngiye kubivuga neza kugira ngo ntimubihishe igihe cyose mugerageza kubona imana mu bwenge nk'uko byari mu itongo rya Edeni nk'uko byari mu gihe cya Mose nk'uko byari mu gihe cya Nowa nk'uko byabaye mu gihe cya Kristo mu gihe cya Yohana mu gihe cy'intumwa no muri iki gihe iyo ugerageje kubitorera inyishu kandi ugerageza kubona imana mu bwenge ujya kure yiwe igihe cyose ugerageza kubitahura nta buryo bwo gukora ivyo byakire gusa murabona byizere gusa ntugerageze kubitahura sinahura impamvu yabiga yemwe y'ibintu byinshi si ibintu byinshi ntahura cyangwa nshobora gutahura sinshobora gutahura ukuntu uyu muhungu mutoya yicaye ngaha ajya ibyo kurya bimwe nshobora kurya kandi nguyu afise umutwe wuzuye umushatsi singira namba sindabitahura bambwira ko ari kalisiyumu bitera kandi sinshobora kwamana inzara ziciye bikwiye mu gihe ntafise imishatsi na mikeya yo kumwa sintahura ibyo nk'uko bama bavuga nda si ukuva mu bihugu bihambaye ariko ni ibyo birahambaye ariko sindavuga iby'agashashara bishoboka gute ko inka yirabura irisha ibyatsi by'icyatsi gitoto maze igakamwa amata yera ahinduka amavuta y'umuhondo atankeka sinshobora kubisigura murabona kuko murabona ikintu cyose kiva mu kindi ukuntu bikora sinshobora kubisigura sinshobora gusigura ukuntu ubwoko bubiri bw'amashugwe yitwa lilisi cyangwa amashugwe abiri y'ubwoko bumwe rero rimwe riba umutuku maze irindi rikaba umuhondo kandi rimwe rikaba inginagina n'irindi rikaba ubururu sindabitahura yakigwa n'izuba rimwe ibara riva hehe murabona sinshobora kubisigura ariko yamara utegerezwa kubyemera ndifuza ko umunyateoloji umwe ahambaye yonsigurira ukuntu iyi si ihagaze ku gishimikizo cyayo cyitwa orbit ndifuza ko mwoshobora mu buryo bw'ubumenyi mwoterera umupira mu kirere mu kuzunguruka kandi mu kuwukoresha impinduka igira kabiri mu kibanza kimwe ntiwoshobora kubikora kandi yamara ibi biri mu gihe mu buryo butunganye gushikaho bashobora kuvuga ku munota igihe ubwira kabiri buzobera mu myaka 20 kuva ubu nta saha bambara nta saha bamanika nta cyuma cy'imashini gitunganye nk'uko ariko yamara iguma hariya kandi byongeye iguma yunamye mbega byogenda gute igororotse gatoya ego muri suzuguza ubwanyu mu kugerageza murabona rero murabona nimurondere kuronka ubwenge kugira ngo mutahure mwizere gusa ibyo avuga kandi uko muzorushiriza guca bugufi rero ngibyo muzobibona rero ndakenguruka cyane kubw'ibyo ndakenguruka yuko yari yicishije bugufi ubu tubona igice cya 6 n'umurongo w'9 reka ntangure ubu kandi amenye icya 5 kimatanije icyo gitabu mbona munsi y'igicaniro impuhwe muzabishwe babahora ijambo ry'imana no gushingira intahe bari bafise murabe ntaho bavuga ikindi gikoko canke ikinyabugingo kuri rino tangazo ry'agashashara ka 5 ubu mwibuke cyariho ku gashashara ka 4 cyariho ku gashashara ka 1 aka 2 aka 3 n'aka 4 ariko nta kiri hano murabona ubu namba mubibona dusubire dusome gusa kamwe mu dushashara dusubire ku gashashara ka 4 murabona kandi ibyo ni umurongo w'indwi kandi amenye icya 4 kimatanije icyo gitabu numvijwe igikigira 4 mu binyabigwingo giti ngwino kandi amenye icya 5 kimatanije cya gitabu numva ikigira 3 mu binyabugingo giti ngwino ikigira 2 mu binyabugingo ngwino n'ikinyabugingo cya 1 ngwino ariko rero tugeze ku gashashara ka 5 nta kinyabugingo ubu murabe neza kandi amenye icya gatanu kimatanije icyo kitabo mbona munsi y'igicaniro ubwo nyene murabona nta gikoko hariya kandi gikoko cyerekana ubushobozi turabizi murabona nta kinyabugingo rero kimwe muri ibyo binyabugingo tubona mu kwiga uguhishura mu mashengero yuko kimwe muri ivyo cyari gifise cyari intambwe kandi ikindi cyari inka kandi ikindi yari umuntu kandi ikindi cyari nkukuma tubona mu bihe by'ishengero yuko ibyo binyabugingo bine bisigura ubushobozi bune byari bikoraniye ku byakozwe n'intumwa neza mu buryo bumwe nko mu ihema mu bugaragwa kandi muravyumva kuko sinjya gufata umwanya wo kubyumvira mwo ukuntu twabicafye ngaha kandi twabyerekanye nyine neza na neza bari barinze ibi umwagazi w'intama n'ijambo kugira ngo bashitse ijambo neza na neza nk'uko bari babikoze mu bugaragwa ku bw'isanduku y'isezerano byara ahera mu bugaragwa n'ibindi rero twarerekanye no mu buryo bw'ibibanza mu mabara y'imiryango y'abisirayeli no mu ni bangahe bumvise ibihendwi by'ishengero ndibaza benshi igihe bibiri bya gatatu byanyu murabe ko n'ubwoko bw'icyo kinyabugingo bwari neza na neza ikimenyetso cy'umuryango uburyo ibyo bine imiryango icumi n'ibiri itonze ine buri ruhande cyangwa imiryango itatu buri ruhande kandi ibyo binyabugingo bine byari hariya bicunze imiryango kuva mu mpande zine zose kandi igihe twerekana neza na neza mu butumwa bwiza igihe winjira mu isandugu baba barinze isandugu isezerano kandi rero tubona ko isezerano ry'ishengero rishasha ubuserukizi bwayo ku isi yari mpwemu yera amaraso yagarukanye kuri twebwe mpwemu yera n'ibinyabugingo bine byaserukira yari nk'imiryango icumi n'ibiri ya isirayeli yarinda kandi mu kwiga ubwoko bwayo twarabonye ko ubwoko bwayo bwari bujyanye mu buryo butomoye na bumwe bwose mu butumwa bwiza bumwe byari bijyanye neza bumwe bwavuga iby'intambwe ubundi bw'inka hanyuma ubundi ubutumwa bwiza bune ngibyo ubutumwa bwiza bune ni ukurindwa kwa mpwemu yera amina namba nibaza gusa bituma njyanwa ubu haraheze nk'imyaka itandatu ndibaza numvise umuntu ahambaye avuga ko byari ibyakozwe n'intumwa byari bikorwa gusa narumvise bivugwa kenshi ariko kumva umuntu n'iki gihagararo nk'umuvugabutumwa kandi nk'umwigisha yanditse bimwe mu bitabo rurangiranwa abantu basoma ahantu hose no kuvuga ko ibyakozwe n'intumwa bidakwiye mu by'ukuri ku inyigisho y'ishengero mu gihe ibyakozwe n'intumwa ari umushinge nyine wayo atari ibikorwa gusa umushinge kuko bibiri ivuga yuko umushinge w'imana wubatswe ku nyigisho z'intumwa neza kristo umutwe ibuye ryo mu mfuruka rero igihe uyu muntu yajya hariya maze akavuga bijya bintu na gusa umutima wanjye waranze gusa kandi nariyumviriye nti nta gitangaje yemwe ubu ndabona mudushashara gusa ntibyari bishuwe nta kindi murabona rero ku bw'ibyo ngaho bari hariya ariko hariho ikintu kinaka gusa cyavuga biriya rero murabe bararinda ubu igihe twafata matayo 28 ku 19 maze tukiweza neza icyo kintu muri matayo yaserukira intambwe kandi ni uko twabona neza na neza impamvu babatiza mu izina rya yesu kristo yari hariya hamwe n'icyo yanditswe nyene cyane ndubwizigirwa bwera nk'umubatizo w'izina rya yesu kristo ni byiza cyane yemwe ndiko ndajya mu bihe by'ishengero ubu nimwitegereze ariko hano igihe tugiye kuri aka gashashara ka gatanu ubu nta ugendera ku ifaransi avayo kandi nta kinyabugingo cyo kubitangaza yohana gusa umwagazi w'intama warakamenye Hanyuma Yohana yarakabonye nta numwe yari hariya kugira avugi ati ubu nuzurabe nkwinurabe nimwitegereze nta bushobozi bw'ikinyabugingo na kimwe ariko hari hanyuma kugashashara ka gatandatu nta kinyabugingo cyo kubitangaza hanyuma kugashashara kindwi nta kinyabugingo cyo kubitangaza nta bushobozi na bumwe bwo kubitangaza murabona nta numwe yabikoze ku ni murabe ku inyuma y'agashashara ka gatanu nta gutangazwa kuvuye ku bushobozi bw'ikinyabugingo kuva ku gashashara ka gatanu ka gatandatu canke kindwi na gatoya ubu nimwitegereze ndakunda ibi mu gihe cy'ukugendera ku ifaransi ya kane ugendera ku ifaransi uwo kuri ayo mafaransa ne atandukanye hari ikinyabugingo cyatangaza inkomezi igihe cyose ugendera ku ifaransi yurira ku yindi faransi hanyuma agashaka kuyigendera ko ikindi kinyabugingo cyaca kiza hanyuma kikabitangaza ngo hari ibanga rihambaye murabona iryo ni ryo banga kuki gitangaza ibanga none ni kuki atanumwe hano kugashashara ka gatanu wo kubitangaza nuko bijanye no guhishurirwa umwami Yesu yampaye uno munsi murabona canke muri kino gitondo kare nuko kuri ivyo ibanga ry'ibihe by'ishengero ryarangiye muri kino gihe ibanga rya Antikristo ryarahishuwe muri kino gihe Antikristo yagendeye ku ifaransi bwa nyuma kandi tumusanga ku ifaransi benjutse icanzwe n'amabara yiwe menshi kandi arongera mu kuranduka twironka muri za nzamba ndwi n'ibindi igihe twigisha ibyo nobigiye kubu ariko twoca dusohoka mu nyigisho zacu bugira kandi tujana ni yo mpamvu atanumwe hariya ubu nta mpamvu yanditswe dufise kuko impamvu kanaka kubw'ikintu kanaka rero muribuka ubwa mbere mu gutangura navuze ko ata kintu gishobora kubaho kidafise impamvu mwibuke kakama kawino murabona rero ucujya kurondera impamvu yemwe hari impamvu kanaka batari bafise ikinyabugingo canke inkomezi kugira ngo batangaze ko akagashashara kamenywe kandi Imana yonyene niyo ishobora guhishura igituma nuko kuko byose biri kuri yo ariko impamvu bishura nkuko ndabyumva nuko ari kubera ibanga ryo mu gitabo cy'incungu kuvyerekeye guhishurirwa kwa Antikristo no muri kijya gihe nyene ishengero rigiye kandi ibi bintu ntibisubira gushika mu gihe cy'iherezo na gatoya uko ni ukuri biri kure y'igihe cy'ishengero ishengero by'ukuri rizamugwa muri iki gihe ishengero riduzwa mu gice cya kane cy'ibyahishuriwe Yohana kandi ntirigaruka kugera rigarukanye n'umwami waryo mu gice cya cumi n'icyenda ariko tudushashara hano turi ko turahijugwa icyo twari turi icyo turi n'icyo tuzoba murabona kandi ubu cyari kuba ku gihe cy'ishengero ngero cyari guhishurwa n'utudushashara kandi rero nimwitegereze ikiritwara intambuko zine z'ugendera ku ifaransi zarahishuwe intambuko zine za Antikristo agendera ku ifaransi zarahishuwe muri iki gihe kubw'ibyo nta zindi bategerezwa kugira kandi hari ibinyabugingo bine by'Imana kugira ngo bitangaze ujya yagendeye ku ifaransi igihe yaba yuriye ifaransi ibinyabugingo bine ni inkomezi zine rero turazi ko ikinyabugingo kubw'insobanuro z'amajambo yo muri bibiliya y'ibigereranyo bisigura inkomezi rero reka tubishigikire ibyo bine ni ibinyabugingo muri bibiliya byerekana inkomezi mu bantu rero turavye nko muri Daniyeli igihe yabona ihanga rimwe riduga byobaye kumure idubu ihengamiye iruhande rumwe mu kigereranyo hanyuma yabonye izindi nkomezi ziduga impene byagereranywa n'ikintu kinaka hanyuma abona izindi nkombe ziziduga kandi kandi yari ingwe ufise imitwe myinshi yerekana ubwami bunaka hanyuma yabonye ikindi kiduga intambwe nini ifise byinyo kandi kandi yahonyanga ibyasigara ivyo byerekana inkombe zitandukanye cyane umwe bwari ubwami bwa Nebukadineza ikindi kigereranyo cy'indoto Danieli yabonye yerekwa Nebukadineza yarose inzozi ariko Danieli irazisobanuye kandi byari bihwanye n'iyerekwa amen
But Daniel interpreted his dream and was correctly with the vision. Amen.
Amen.
Oh, if you just know what happened.
Namba muzi ibyashitse imbere yuko tuva hano murabitahura yemwe ndoto zidasanzwe zitandatu zazananye neza na neza niyerekwa amen murabona indoto isobanuye ni iyerekwa kuko umuntu ashobora kutavukana uburyo budasanzwe umufasha kubona ibintu igihe yari mu maso rero Imana izokora mu buryo busiga ubwenge kugira ngo ivugane nawe ibyo yasezeranye ko mu nzozi mu minsi ya nyuma izogendera abantu no myerekwa kandi murabona rero iyerekwa ni igihe uri maso uhagaze neza nk'uku hanyuma ibintu binaka bigahishurwa hanyuma hagaragara ubabwire neza na neza kubibyerekeye urabe igishika n'ikizohaba n'ibindi ariko rero indoto ni igihe uryamye hanyuma ingingo zawe zitanu zikaba zidakora hanyuma ukaba udakoresha ubwenge urahantu hanaka kuko igihe ugarutse wibuka iyo wari uri ubyibuka igihe cyose cy'ukubaho kwawe murabona rero udakora k'ubwenge kwawe rero kugira ngo murabona nk'uko umukenguza amateka Absho yakunda kuvuga ati ntushobora kuba ikintu kinaka utari cyo kandi icyari nicyo murabona hanyuma rero namba wavutse uru uwerekwa rero murabona gukora ibyo izo mpano zibiri zitegerezwa kujyana si imwe hano ikora mu gihe zijya ngingo zitanu ziriko zirakora n'indi hariya ikora iyo usinziriyo iyo izo ngingo zitanu zitariko zirakora ariko murabona igihe zombi ziba zigerekeranye neza na neza ntukenera gusinzira uva muri imwe uja mu yindi nk'uko ntukenera gusinzira zirengeranye cyane ku buryo atakibanza cy'itiro kiboneka kandi ntushobora ubwawe kwigira uwerekwa rero ingabire n'imihamagaro bitoranywa n'imana ni ingabire z'imana n'imihamagaro kandi ntibyicuzwa bibiliya irabivuga murabona byashyizweho imbere y'itanguriro y'isi murabona ubu rero tubona yuko igikoko Danieli isigura yuko haba hari inkomezi zije mu bantu ni byiza kandi mu byo Yohana yereswe hano byerekana ko zari inkomezi amahanga aduga nka Leta Zunze Ubumwe ziboneka mu byahishuriwe Yohana 13 nk'umwagazi w'intama kandi namba mushaka kumumenya bitandukanye muvuga muti yemwe ivyuko ni ukuvuga ku nkomezi z'igihugu byerekana kandi inkomezi zera igikoko kandi murabizi nimwitegereze Rebeka igihe umusuku wa Aburahamu Eliezeri igihe yaza kurondera Rebeka we yamujanye ku ngamiya ya ngamiya nyene yaha amazi kandi yaciye anyonga iyo ngamiya agiye guhura n'umuhungu n'umugabo wiwe atari bwigera abona ikintu nyene yahaye amazi nico camutwaye kugera ku rugo rwiwe no ku mugabo wiwe kandi nico kimwe n'uwo munsi murabona ikintu nyene ishengero ririko riravomera ni urubuto rw'ijambo ni nyene rya jambo ryahindutse rizima kandi rizodutwara ku mukwe wacu tutaramubona murabona rero nimwitegereze ingene bisa Isaka yavuye muhira kandi yasohokeye mu mirima kure no mu mirima iwabo igihe Rebeka yamubona kandi n'ishengero isanganira Kristo mu kirere hanyuma akamusubirana muhira kwa data aha amazu yateguriwe Isaka yatwaye Rebeka uko nyene Rero ni murabe gwari urukundo rwo kubonana kwa mbere yo mana we yirutse gusa amugana rero uko niko ishengero rizosanganira Kristo mu kirere kandi rizobana nawe ibihe byose rero mu mvugo ya Bibiliya ibi binyabugingo ni inkomezi nitegereze nshaka ubu nshaka ko mubibona umugwanizi yari afise ibikoko bine by'amabara byagenda birakuranwa yagendera ko yari afise ibikoko bine ibyo byari byo byose bitatu byashizwe mu ibara rya kimwe kandi byatanzwe ifarasi imwe ibenjutse ifarasi y'igitare ifarasi y'agatikajo ifarasi y'agafiri kandi twabonye ko imwe yose muri izo rwari urugezo rw'ibanga ryiwe urwego rwa rijya shengero ryacitse idini hari Nikaya ishengero rya Pentekote ry'inkomoko rimwe mwemu yera yasuswe ko ryaguye rifata mwemu wa Antikristo rishinga idini rivyara abakobwa b'amadini yahinduye inkomezi ziwe inshuro zitatu hanyuma azihinduramo imwe kandi agira ifarasi benjutse hanyuma ayizina ryitwa rupfu maze ayigenderako mu bihe bidashira birumvikana neza ubu rero ni murabe yahawe iyi faransi kandi ariko arayigenderako imana kandi ifise buri gihe rero ni mwitegereze igihe uyu Antikristo yagaragara ubwa mbere ni iki yagaragariyemo ifaransi y'igitare murabona yemwe atagigwa n'ikintu na kimwe ari inyigisho gusa mu ishengero bari bakeneye ugufatanya kwanyu ni hamwe na Kristo ariko bari bakeneye ugufatanya ntibashobora gusa kubyihanganira bari bakeneye kuronka yemwe murazi ni mutugwi twotandukana mu ishengero murabizi mwebwe abungere murabona bobo nk'uko bavuga bati inyoni za data ariko namba twaravutse ubwa kabiri bene data iyo siyo nyifato yo gufatana murabona oya rero tu hamwe twobona ikintu kitagenda neza kuri mwene data dusenge gusa hanyuma tumugumize imbere y'imana murabona iyo niyo inzira nyayo yo kubikora murazi yesu yavuze ati hazoba mugwamfu hariya kuko yesu yavuze ko ryobayemwo ariko nimururandure mwarurandurana n'uburo murabona nimugwihoze gusa azo nimureke aze arobanura igihe kigeze murabona bireke byose bikurire hamwe nimwitegereze igihe iki gikoko gisohoka Antikristo yasohotse akirendera ko inkomezi ziwe yo ndakunda ibi ntanguye kumva ndi muri mpwemu ubu nyene murabona kumbure ugukubagugwa mwitegereze igihe Antikristo yo kwa guhishurirwa imbere ya wa mubumbe w'umuriro urereta mu cumba kugeza yo mwene data nubwo nayibonye kuva mu bwana bwanje igihe cyose ije hafi yanje yarankabura arahakwa gutuma ntakaza ubwenge niho kwigera muyimenyera nushobora irera cyane nimwitegereze igihe Antikristo yagiye ku gikoko ciwe cibango ubwo nyene imana yarungitse ikinyabugingo ngo kikigwanye murabona murabe rero hanyuma igihe cyose igikoko cyagendera ku ifaransi yiwe Antikristo yagendera ku ifaransi yiwe kandi ku gikoko ciwe kukigira amenyekanishe igikorwa ciwe imana yarungitse ikinyabugingo nawe nyene kandi yabagendera kuri cyo kugira amenyekanishe ingwano yiwe kuri we rero ibyanditswe bivuga biti niho bazokubaha izina ry'Uhoraho uhereye iburasirazuba n'icyubahiro ciwe uhereye iyo rirasira kuko azoza nk'uruzi usenyerana rukubebwa n'impwemu rero igihe cyose umugwanizi yasohotse nta Antikristo imana yarungitse ubwoko runaka bw'inkomezi ngo zihure nawe ahuma igihe ba yasohotse se ubugira kabiri nk'ugendera ku ifaransi y'akagajo irindi bara izindi nkomezi ikindi gikogwa imana yarungitse uyundi musati amusatira kugira ngo amugwanye kugira ngo agumye ishengero giwe arunga ikugira gatatu kandi imana yarungitse uwiwe ikinyabugingo cya gatatu cyaje kirabimenyekanisha yarungitse ugira kane imana uwiwe agira kane hanyuma ndi kristo yahejeje hanyuma ibihe by'ishengero byaraheze nabyo nyene icyo gihe nimwitegereze rero yo ibi ni byiza cyane rero turabona ko umugwanizi aguma ahindura ibikoko bine bine byasiguye inkomezi bahishuriye cyangwa inkomezi yahishuriye isi n'ukugene bahereye kuri y'akagajo ifarasi y'urupfu rero reka twitegereze inkomezi z'imana z'ibi binyabugingo zabigwanije ikinyabugingo cya mbere cy'imana cyasohotse guhangana na antikristo ya muhemu ya antikristo igihe akiri mu nyigisho zayo rero mwibuke igihe antikristo yagenda ku ifaransi ubwa mbere cyari igikorwa cyo kwigisha antikristo yari yicaye ku ifaransi ubwa mbere mu gikorwa cyo kwigisha rero murari wa wundi yagiye guhangana nawe intambwe ya ntambwe yo mu muryango wa yuda ariyo jambo igihe inyigisho ziwe n'ibinyoma zibandanije ijambo ry'ukuri ryagiye guhangana nawe icyo ni cyo gituma twari dufise rene na polikarpe n'abo bagabo uwera marti igihe ujya antikristo yari ko aragendesha ifaransi y'inyigisho imana yarungitse inyigisho zayo ijambo intambwe yo mu muryango wa yuda ariryo jambo ryagaragajwe muri mpemu yera kandi mwemu yera hariya kwigaragaza ubwiwe ariryo jambo icyo ni cyo gituma ishengero rya mbere ryari rifise gukira indwara n'ibitangaza n'ukwerekwa n'inkomezi ni kubera ryari ijambo rizima mu ishusho y'intambwe yo mu muryango wa yuda igenda kugwanya biriya amina rero murabitahura arungika inkomezi ziwe antikristo imana irungika izayo ijambo antikristo inyigisho z'ibinyoma inyigisho z'ukuri zajyanye nazo mbiri kugira zigwanye rero ibyo yari ujya wa mbere rero rino ryari ishengero rya mbere ry'intumwa ariryo ryagiye guhura nawe rero igikoko cya kabiri antikristo yarungise cyari igikoko cy'agahama ari nacyo cyari kuri yari ko yicaye cyari cyo gukura amahoro kuva mu isi ni intambara rero icya kabiri cyagiye kumugwanya yari imfizi y'inka inka isigura igikorwa igikoko cy'imizigo kandi rero namba gusa twohagarika akanya gato gusa mundeke gusa kugira mubone neza ibi rero ubwo nibwo bwoko bwo batangaza gatoya ariko mureke dufate tuwatira ngaha murabe kandi mubone namba ritari ishengero ry'ibikorwa murabona kandi wandikire umumarayika w'ishengero gituwatira utumwana w'imana afise nyonga zisa n'imbeya z'umuriro ibirenge byiwe bisa n'umuringa undazi ibikorwa byawe murabona acika ibikorwa byose rero murabona kuko iyo niyo yagenderana nawe n'urukundo rwawe n'ibikorwa byiwe murabona gusa byose ni n'ukwizera kwawe n'ingene ushyitse ibango ryawe n'ukwihangana kwawe kandi kw'ibikorwa byawe ubugira kandi ubwa kabiri ibikorwa byawe byo hanyuma biruta bya mbere kuba byinshi murabona ibyo byerekana yuko igihe cya tuwatira inyuma yaho antikristo yahejeje hanyuma yinjira mu gihe cya tuwatira rya shengero ritoya nacyo ryari gukora ariko gusa kandi ikindi kintu inka ni kandi ni igikoko kimazi murabona batanga ubugingo bwabo gusa n'umwidegembyo uko bishoboka mu bihe by'umwiza imyaka igihumbi hariya rya shengero katolika ryaganze isi kandi gusa baciye bajya no ego cyangwa oya ibyo gupfa ntacyo byababwiye namba rwari urupfu ni byiza baragiye hanyuma barapfa ibyo ari byo byose kuki yamuhe munyene y'igihe icyo ni cyo gituma irene icyo ni cyo gituma polikarpe yohana paulo bajya abagabo bahambaye kandi abanyenkomezi bagiye hariya bagwanya icyo kintu Pawulo yarabibonye yavuze ati ndazi yuko inyuma yo kugenda kwanje imbwebwe zizoca zinjira hagati yanyu bene data bigisha ibitaroranye kandi bizobatandukanye murabe ya ntumwa ya kera idatinya ihagaze hariya umugongo wiwe wakubiswe wuzuye inkovu amaraso yiwe yuzuye amosozi ariko yashobora kubona kure cyane kurusha intuze zabo cya cuma barabiramwo amajuru kibwirizwa hariya mu ijuru yuko bashobora kubona imyaka umuco miliyoni 120 mu kirere yashobora kubona kure cyane mu bihe bidashira niyo yari kandi yabivuze bitaraba kandi yavuze yuko ari byo byari kuba kandi yavuze kandi yagiye gushika muri cya kindi gihe kizoza ubu mwitegereze niyo yari ubandanije inyuma yiwe ni uwera Yohani yabaye ho igihe kirekire cyane gutsumba bose kandi igihe uwera Yohana yari ko aragerageza gufata amakete yose ahezagiye asizwe na mpemu yera kandi yayashize hamwe aca agira bibiliya inganji y'abaromani yaramufashe hanyi bamushira mu izinga rya patimo yari hariya mu izinga rya patimo kubwa ijambo ry'imana ni Polikarpe ariko aramufasha kuyihindura mu zindi ndimi nasomye wa wundi munsi kete Mariya ubwiwe yandike Polikarpe kandi yaramwagiriza yari umugabo w'intwari we yashoboye kwigisha no kwizera inyigisho za Yesu Kristo we yavutse kuri we avuye ku Mana cyanditswe cya Mariya ubwiwe yandike Polikarpe Polikarpe yagaburiwe intambwe murabizi oya yaraturiwe rengeranye kuko bo kurekura intambwe muri cya kibuga kandi rero bafata icyumba cy'ukogeramo kimwe inzu y'ukogeramo hariya hanyuma bamushyira mu kibuga hanyuma baramuturira kandi ariko aragenda amanuka yariko aratambuka yunamitse umutwe mukuru w'abaromani w'ijana aravuga ati wewe uri umugabo ashaje kandi wubashwe cyane kuki utwo wihakana kijya kintu yagumye araba gusa mu ijuru kandi ijwi rivuga rivuye ahantu hanaka ntibashoboye kuritahura ryavuze riti Polikarpe ntutinye ndi kumwe nawe kuki yagumanye na rya jambo kandi igihe batanguye kumushyira ko imbaho kugira ngo bamuturire hari umuziki wo mu ijuru wururutse n'indirimbo zivuye ku bamarayika banaka ahantu hanaka zararirimbwe ntiyigera araba abagira bamwice abo ni bo bagabo b'ijunja abo ni bo bagabo bashobora guhagarara abamaratiri mu bihe byose hariya baracumukuye cyane ariko bari bande bari munsi y'uguhishurirwa ububasha bwa mpemu yera w'imana jewe ntiwibagire ibi shengero kandi mwebwe bene data kwibande shaka ko musuzuma ibi abantu bashobora gute gukora ikintu icyari cyo cyose gitandukanye n'inkomezi z'imana zasuswe kuri bo ngira nshire kano karato aha hejuru mu kigereranyo cy'ibyo namba imana irungitse mpemu inaka muri bo icyo nicyo kintu cyonyine bashobora gukoresha ni mpemu akorera muri bo rero turabibereka ku bwa kahise k'ishengero kandi kubw'ukugurura udushashara kandi za nkomezi zarekuwe hanyuma murabe neza na neza ishengero gishuye kuri ryo risigwa kandi ntibari gushobora gukora ikindi kintu icyari cyo cyose rero icya mbere cyari rya ntambwe yatontoma rijya jambo ritagira gatosi ritanduye icya kabiri muri Tuwatira cyari kimasa kandi cyari gitwaye umutwari gikoko cyikorera umutwaro murantunga kandi cyari gikoko cy'ikimazi nacyo none ntiryari rigashengero neza na neza rikenye ritoya Roma yatsimbataye hariya imyaka 1000 y'ibihe by'umwijima kandi uwo wese yahakana kuba uwo mu ishengero ry'i Roma yaca yica ubwo nyene kandi bategerezwa gukora baja bagenda hariya mwebwe abubatsi shaka ko muraba neza muribuka ikimenyetso cy'umusaraba ubu murazi icyo ndiko ndavuga ubu murabe namba muraba ivyo bya rabungabunga kandi byararinda ijya bibiliya murabona kandi bategerezwa gukorera hamwe bose ngiyo ikimasa kandi icyo aho igihe cyashika twarabisomye ejo mwijoro murabona igihe ico kintu cyasohoka rero bategerezwa kwitanga kandi bategerezwa kugenda yavuze ati ntugire ico ukora kuri vino n'amavuta mbega bakoze iki bagiye hariya ku bushake maze barapfa ntacyo byari bibabwiye kuko muhemu yari kwishengera icyo gihe yari y'ikimazi y'igikogwa kandi bagenda mu mwidegembyo uko bashobora kugenda basizwe n'impwemu y'Imana y'ukuri y'icyo gihe kandi bapfa nk'incungu ikimazi ibihumbi n'ibihumbi imiliyoni mirongo itandatu n'umunani nibo bavugwa ikimasa ikimazi yo mana we mbega murabitahura ego ni byiza cyane rero ikimazi ni muri ico gihe gusa baronse ico gikogwa cyo kugwanya umugumu kuhambaye muri iyo myaka igihumbi rero igikoko cya gatatu umugwanizi yarungitse cyari yo Faransi ya gafiri murabona rero ikinyabugingo cya gatatu cyaje ubushobozi buvuye ku mana kumugwanya kugwanya ubushobozi bw'i Faransi ya gafiri cyari umuntu w'umuriganya umunyabwenge n'ubwenge bw'Imana murazi umuntu w'amayeri gusumba igikoko cyari cyo cyose murabona azi ubwenge gusumba kuko ashobora gutegura umutego wiwe akenshi n'umuriganya w'amayeri murabona kandi igihe kuva mu gihe cy'umwijima kiza kivuye mu gihe cy'umwijima ubu urundi ruhande igihe Faransi ya gafiri yagendegwa ko ige barihisha ibimazi byabo n'ibindi byose bakora kandi amahera gusa yari yo murazi uko byari bimeze ubu ikintu gikurikira cyabaye kukigwanya cyari igikoko gifise mu maso nk'aho umuntu azi ubwenge yize w'amayeri mwiza yasizwe n'impwemu n'ijya mpwemu y'icyo gihe rero yaje kumugwanya afise n'ubukerebutsi n'ubwitonzi bw'Imana icyo cyari igihe cyo guhindura ibintu Martin Luther, John Wesley n'abandi murabona kwari uguhindura ibintu Zwingli na yo abandi bose Knotsi, Karuve n'abandi bose murabona baraje bwari ubukerebutsi kandi ubu mwitegereze neza na neza kuva ku gihe cy'umwijima kuva ku guhinduka ku guhindura ibintu kuva icyo gihe mwitegereze bwabaye ubwenge bw'umuntu mushyatse mwo kugurura amadirisha gatoya gusa nibaza ko abantu batanguye gusa n'abashuha gatoya ego kumbure hariya mushatse mwo kugurura gato y'amadirisha rero ndazi ko namba jewe ndi ngaha nigisha ushuha ndazi ko byanse bikunze namwe ariko hari niko hariya yemwe murabe bwari ubwenge bw'umuntu ubu muratahura kijya gikoko cya gatatu Satani yarungitse cyabaye icy'amayeri nacyo itegereze ingero imwe y'ingano ni idenariyo ingero zitatu za sayiri ni denariyo murabona yo man we murabona uburyo bwo gukora kugira baronke amahera amayeri kugira ngo baronke zahabu y'isi n'ubutunzi ibyo ni ukugira ngo neza na neza bishike niyo mpamvu batanguye kurihisha amasengesho kandi bakoze ahantu hitwa ipurugatori aho basengera abo baba kera bakavayo kandi yo wotegerezwa kuraga ibintu byawe n'ibindi tunga ryawe ishengero kandi yari leta cyari kimwe kandi ishengero ryatwara itunga ryawe none ntimubona ko bamwe muri aba bavugabutumwa iki gihe bagifise uko gusigwa nyene kuri bo batuma abantu bashaje batanga amahera yabo yo mu zabukuru no kuranga kuguraga amazu yabo ku bintu binaka yemwe mwene data sinshaka kujya kuri ibyo murabona ariko ubu ndajya kuguma neza kuri ibi ndabaho hari ndi kugira ngo ndabe aho nja ubu murabe bajya abantu birabaraba ibyo ntibiba ntibindaba ibi nivyo njejwe gusa ubu murabe igikoko jaje kubigwanya rero cari umuntu kandi twese turazi yuko iki gikoko cy'umuntu ubu bushobozi bw'umuntu mu bwenge bwiwe yaramenye ko irya Hositiya Martin Luther yari afise ku kiganza ciwe igihe yaduga zirya ngazi bavuga bati aya ni amaraso ya Yesu Kristo uyu ni umubiri wa Yesu Kristo rero Lutere yayitereye hasi maze avuga ati ni umukate n'umuvinyu si umubiri wa Kristo kuko yaradugijwe kandi yicaye iburyo bw'Imana ariko aradusengera murabona ubwitonzi murabona umuntu kandi igihe John Wesley yaza Zwingli yaramaze kuza na Calvin kandi bashize ishengero ahantu mu mutekano gushikaho batashaka indi mivyuro itegerezwa kuba kizoba igitegerezwa kuba kizoba nta kindi kandi baba huko bashikaniye ishengero ruteruyano ryari ryarazimiye cyane n'ishengero angirikane yo mana we igihugu cyose cyarononekaye nk'uko bimezuwa ishengero yari yazimiye mu gihe cy'umwami Heri wa munani kandi yaje mu Bwongereza na nyuma y'uwasesa amaraso ya Mariya nivyo bintu byose byabaye kandi rero ishengero ryari ryuzuye mu vurungano mwinshi n'ukononekara benshi bavuga ko ari abakristo kandi babana n'abagore bane canke batanu canke bakora icyo bashaka gukora cyose kandi bigenza nabi n'umwanda John Wesley yiga ibyanditswe abyitegereza yarabihishuriwe yuko amaraso ya Yesu yeza uwizera kandi uri ntiwashobora rero yuko ziki yazanye ukundi guhindura ibintu yarakijije isi mu gihe ciwe nk'uko Rutere yakoze murabona cariki iki urya muntu inkomezi z'ico kinyabugingo zarasohotse yahawe umuntu ubwenge bwo gutahura yuko ivyo bintu bitari byo ayo si amaraso ya Yesu Kristo uwo si umubiri wa Yesu Kristo ico si ikigereranyo cy'uwo mubiri murabona kandi ivyo biracari impari zikomeye hagati y'abakatolika n'abaporotubu nico kintu cyonyene badashobora guhuriza kubu ibindi bintu byose barashobora kubihuriza ko kiretse ico ibi mu manama yabo bagira mwitegereza ubu ariko ibi ariko ntibashoboye kubihuriza ko murabona umwe ati ni amaraso kandi ati ni amaraso by'ukuri yuko umupatiri afise ubushobozi bwo guhinduramwo uyu mukati umubiri wa Kristo nicyo gituma hariho hariya gasandugu gatoya mu ishengero murazi nicyo gituma bakora ibimenyetso n'ubundi bwoko bwose bw'ibimazi bya gipagani ibyo bagiye imbere murazi maze bakawunama bakaduza inkofero zabo n'ibindi ntibabigirira inyubako babigirira kajya kagate kari mu isandugu kandi mwitegereza ingene Satani yinjiye ivyo n'uburiganya ariko murabona icyo gihe ku kinyabugingo cy'umuntu murabona Imana yashize impwemu y'ubwenge mu muntu kugira ngo atahure yuko ivyo ari ibinyoma rero ibyo byari byo kugwanya igikoko cya gatatu cyari cyononye rwose ishengero kiriko kiragenda ku buryo byari biteye ubwoba abahindura ibintu bakoze iki icyo gihe bariya mu gihe cy'abahindura ibintu bagarukanye ishengero barikura mu migigwa y'ugusenga ibigigwa mana ya gipagani bagarukana ku mana murabona nicyo gituma cya kinyabugingo cyasohotse gifite ubwenge bw'umuntu ugendera ku ifaransi ngo abikore ubu ariko ubu musomeye umurongo wa gatatu na canke ibyahishuriwe Yohana gatatu kabiri akanya gatoya gusa rero nabyanditse ngaha kubera impamvu kanaka rero iki ni iki iza ni kizubu ni igihe cy'abaruteriano mu gihe cy'abahindura ibintu cyo mu byahishuriwe Yohana igice cya gatatu ku murongo wa kabiri icyo bakoze bashinze idini Rutera akimara gutanguza icengero ryiwe barigize idini nibyo Wesley yakoze nk'ibyo nyine abatengmerekoste abapentekoste nk'ibyo nyine neza na neza bagize idini none bakoze iki batoye integuro imwe nk'iyo bavuyemo murabona ubu ni murabibi ibyahishuriwe Yohana havuga kuri bishengero ry'isarudi kumumarayika w'ishengero niwo murongo wa mbere atankeka murabona ni byiza girube maso ukomeze ibisigaye ivyo ni ijambo wigishijwe murabona ibisigaye bigira bipfe yamaze kwitegurira gusubira kwigirira iri dini ntarijya nyene gishengero katolika yavuyemo murabona ngaho ngiyo ngaho rero aragiye asubira inyuma ntimubona igituma integuro y'idini atariyo ninde yayitanguje mbega ni imana mbega ni intumwa ni ishengero katolika ry'iroma ryaritanguje rero hagire umuhinga uwo ari we wese mu bya kahise avuga ibinyuranye ntawuriho bo ni bavuga yuko ari ishengero mubyeyi kandi niko bari ariko barigize idini bashyiraho integuro n'umuntu ngo abe umutwe wayo kandi ntitwafashe umuntu umwe nk'uko babikoze dufata inama yose y'abantu tukabashyira hamwe hanyuma rero ukagira by'ukuri uruzazane nibyo mbega imana ishoboye iki uko biri kose nk'uku gusa twiyumvira yuko demokarasi ari nziza nizera yuko ari nziza nanje ariko ntizokwigera igenda neza ntishobora hamwe n'umugwi w'abariki hirya no hino wo mu kwitwara mbega yemwe ni gute mwashobora gutuma igenda neza ntimushobora mwitegereze ikintu nyacyo cyari umwami yubaha imana mwitegereze ikinyabugingo kigira gatatu ubu cyari gifise ubwenge bw'umuntu kandi yaragereranywa n'abahindura ibintu baserutse uhereye kuri icyo kigwi w'imana ariko bavuga bati uyu ni umutsima iyi ni vino murabona antikristo aracyafise ikintu kinaka kigereranywa n'ubukristo ategerezwa kuko ibigwanya murabona kandi icyo gihe ategerezwa kuba agwanya ikintu kinaka rero aje ngaho akavuga ati yo ndi buda rero ibyo ntacyo bivuze bose barabikora uwo ni uwutizera gusa ubwa mbere na mbere ariko antikristo ni umunyamayeri afise ubwoko bwose bw'ibintu bigereranywa n'ubukristo hariya gusa atuma bihindagurikira mu rundi ruhande ikintu kinaka kigwanya inyigisho z'inkomoko zabyo murabona ibyo ni byo bimugira antikristo murabona kubw'ibyo abahindura ibintu igihe ikinyamugingo caseruka mu ishusho y'umuntu kubigwanya rero ntimwibagire ibi bantu mwe ntimubyibagire murabona mubyibuke iminsi yose y'ubuzima bwanyu murabona ibinyabugingo n'iby'ukuri nikuhoraho agize murabona mwitegereze ugusenga ibigirwamana kwazanye ikinyabugingo gisa n'umuntu cyagiye gifise ubushobozi bw'imana kubw'ubwenge imana yagihaye maze gikura ishengero mu gusenga ibigirwamana kirisubiza ku mana ariko turabona yuko muri icyo gihe nyine cy'ishengero igihe batangura kwigirira idini gukora ibintu bimwe nk'ibyo bakora mu ntango ibyo roma yakora rero rigiye kubyarira abakobwa iryo shengero none rivuga iki havuga ngo rero ko uri sinasanze utunganye kandi utegerezwa gukomeza izo nkomezi nkeya wasigaje rero mumwumvirize ababurira mu byahishiriwe Yohana ubwira kandi igice cya gatatu ku murongo wa gatatu reka dufate rero nizera ko nahatoye haciye akanya gatoye niwibuke rero ingene wakiriye kandi wumvise ubyitondere wihane gusa mu yandi majambo wibuke ko uvuye mu mwanda ugana gutyo murabona hanyuma raba hano nutaba amaso nzoza nk'igisuma ntuzomenya kandi ntuzomenya nzokubira n'ibindi agiye gukuraho igitereka k'amatara murabona gutyo nibyo ni ibiki umuco w'ishengero kandi yagiye neza mu mibereho imwe y'umwiza wa gipagani yavuyemo kandi ntihajya ari uyu munsi n'abantu b'inyankamugayo biyumvira ko ibyo ari ukuri gusaba bari cyo kimwe n'abakatolika hanyuma abaporoti baratwenga abakatolika kandi ari cyo kimwe hamwe batandatu ahandi inusu y'iduzeni mubihitemo neza na neza bijyanye n'ijambo ubwenge bw'abantu ubumumenye yo ese ingene nkundi ibyo umbirize ubu ingene abagabisha rero ubutu umwe wese muri mwebwe aravyemera ataga higihigi rero namba mutavyemera nimunyandikire ikibazo kubyo binyabugingo byamenyekanye neza na neza igihe kukindi nkuko bibiliya yabimenyesheje hano ni neza na neza gutyo byakoze hariya kahise kerekana ibyo byakoze mu kuraba neza hano rero turabona ibyo byakoze kandi hano ibinyabugingo sinigeze ndabimenya imbere nari nicaye gusa hariya nashobora gusa kubona kiduga hariya hejuru gusa kimwe nk'uko muri ko muraraba murabona kandi bitegerezwa kuba byiza kuko biri neza hano muri bibiliya rero ni gute mugiye gukora ikintu kindi atari kuvuga ko ari ukuri mumenye ubu ikinyabugingo cya mbere cyari cyarungitswe ngo kigwanye antikristo icyo kinyabugingo cya kane muri teguye ikinyabugingo cya nyuma cyarungitswe cyane inkomezi za nyuma zo kugwanya antikristo yagwanye inyigisho z'imana antikristo yari inkukuma murabona ikinyabugingo cya kane cyari inkukuma ubu wige gusa ibihe wige ibyanditswe ni inkukuma kandi muri bibiliya igihe cya nyuma cyari igihe cy'inkukuma rero imana igereranya inkukuma n'abahanuzi bayo murabona we uburaba igihe cya nyuma igihe cy'inkukuma uhishura ijambo ry'ukuri murabona imbere y'uko imana ikora nk'uko yakoze mu gihe cya nowa irungika inkukuma igihe yasohora isirayeli kandi ingabo za farawo zari ziteguriye kugenda yarungitse inkukuma igihe cyose irungika inkukuma ubwa nyuma ku iherezo kandi hano yarungitse inkukuma ubugira kandi ibyo bihuye neza n'ijambo rero mbega ngo bisigure ukundi gute arungika inkukuma kubera iki ishuri ukuri kwatakaye kuva muri ibyo bihe byose none ni gute mu isi byoshoboka ko inka cyangwa umuntu cyangwa ikinyabugingo icyo ari cyo cyose cyasohotse mbega byoshoboka gute ngo bishugwe imbere y'uko inkukuma ishika byari bifite ibibanza byabyo ibinyabugingo byarungitswe byarera cyo kimwe nk'uko abandi bose bari bari intambwe yari inkomoko aho antikristo yaje mu rugamba hanyuma aserura ubundi bushobozi yarungitse ubushobozi bwo guhangana nabwo hanyuma aserura ubundi bushobozi yarungitse ubushobozi bwo guhangana nabwo hanyuma rero ku bushobozi bwa nyuma yazanye inkukuma kugira ngo isubize abana ku kwizera kw'inkomoko ubugira kandi kwabase igihe cy'inkukuma hanyuma mwitegereje nta kindi kinyabugingo kiriho birakwiye ni iherezo rero namba mwafata ubu ibyahishuriwe yohana 11 ku murongo w'indwi namwe ndahisunga mwibuke mu gihe cy'intumwa ya nyuma murabona niki cyategerezwa gushika amabanga yose y'imana yohishuwe inkukuma amina ubu murabona bya bikoko bine byagendera ku mafaransi ibyo byari bitunganye rwose murabyizeye rero ubu ngiki gihe ku gihe cyangwa buri bushobozi bwagenda inyuma yacyo kandi ibyo ni ibyanditswe byerekana icyo umwansi w'ugendera ku ifaransi yakoze ibyo byahishuwe muri utu dushashara kandi byongeye hahishuwe ubu yuko muri kinyabugingo ubushobozi imana yarungitse kukigwanya kijyanye neza na neza gushika ku gihe cy'inkukuma ubu namba iki ari igihe cya nyuma hazoza inkukuma neza maze ubikore rero mwibuke rero mu gihe cyo kuza kw'intambwe ijambo ry'inkomoko nk'umwe ku ijana muri bo niwe yumvirije intambwe mu gihe cyo kuza kw'ikimasa ibice bikeya cyane gusa byabo nibyo byumvirije ubutumwa bw'ikimasa mu gihe cyo kuza k'umuntu yakoreye mu bantu murabona ku bw'ibyo yari umunyabwenge yaronse akagwi gatoya yari none bakoze iki satani yarabibonye ku bw'ibyo abasubiza muri byo nyine maze agatuma abifatanya nabyo kandi mwibuke igihe amaherezo inkukuma ije bazoba ari ikijana cy'umwe kwijana bazokumbiriza ni igihe cy'inkukuma mwibuke ni aba bicaye ku mafaransi bose kandi na Yesu yavuze bitarabati iyo atanyarutsa ukuza kwiwe nta muntu w'inyama n'umwe yorokose kubwizamurwa mbega ivyo ni ivyanditswe murabona aho tugeze rero sibyo mwene data namushikanze murabona aho turi mana ndanezerewe cyane sinzi icyo nokora ariko njyewe nyine ndi ngaha kugira ngo mvuge ndi ngaha na jewe ndi umwe muri mwebwe murabona jewe ni jewe mvise umuryango kandi mvise bene data n'abashikanje nkunda kandi imana yo mu ijuru ni nziza bikwiriye kugira ngo ize maze yishure kijya kintu gushaka kwiwa bwitiyerekwa yarerekanye mu myaka 30 yuko ari ukuri turi ngaha turi twarashitse nta kindi bushakashatsi bw'abanyabwenge bwaravyemeje ukugaragazwa kw'ijambo kwaravyemeje kandi niho turi kandi ibi byahishuwe biva ku mana kandi ni ukuri mbega hari ikintu mwatahuye nibaza gusa namba watahuye murabona ego mugenzi notegerejwe kutababwira rero kuwihinga murabe birateye igomwe rero ubu murabe rero kandi rero bijanye ni kigihe imana yari igiye gucungura isi imbere y'umwuzure yarungitse inkukuma kandi igihe yari igiye gucungura isirayeli yarungitse inkukuma mbega murizera ko igihe no kubyerekeye yohana ku kizinga cya patimo ubu butumwa bwari butunganye ku buryo itwashobora kubuzeza umumarayika murazi umumarayika ni intumwa ariko murazi ko intumwa yari umuhanuzi murabyizera reka tuvye meze ibyahishuwe yohana 22 reka turabe namba yari nkukuma ego murabona yari atankeka yari umumarayika yari intumwa ariko yari umuhanuzi yamuhishuriye igitabo cyose cy'ibyahishuriwe yohana ibyahishuwe yohana igice cya 22 ku murongo wa 19 ndizera ko ari byo namba nabyanditse ngaha 22 ku murongo wa 19 nshobora kuba nihenze oya nibyo nariko ndaraba kuri 22 kuri 9 ibyo nibyo yo ego ngaha arambarira ati oya sigaho ndi umugarano mugenzi wa beneso abavugishwa n'imana tegereza icyo yohana yabonye ngaha nijewe yohana numvise ibyo ndabyibonera ubu ariko ararangiza iki ni igice cya nyuma maze kubyumva no kubibona nikubita hasi imbere y'ibirenge by'umumarayika anyeretse ibyo ngira ndamusenge kandi we rero mumarayika murabona arambarira ati oya sigaho nta muhanuzi w'ukuri yosengwa cyanke intumwa iyo ari yo yose murabona ibyo ni iby'imana yonyine arambarira ati oya sigaho ndi umugurano mugenzi wawe kandi ni mugenzi wa beneso abavugishwa n'imana n'uwabitondera amajambo y'iki gitabo imana aba ari usenga murabona rero igitabo cyari ingirakamaro cyane kuko ni ijambo ry'imana ubu mwitegereze kandi igihe ijambo ry'imana rizanywe ritegerezwa kuzanwa n'umuhanuzi kuko ni we ijambo ry'imana riza ko nari niteze kuronka ikibazo kuri ibyo muri aka gasandugu ngaha niyumviriye gusa kubitanga gatoya murabizi numvise gusa hariho ikimeze gutya nta kindi niyumviriye kubicishura murabona ijambo ry'imana ryose rirazanwa bibiliya ntiyigera ihindura uburyo bwo gukora na gatoya murabona nicyo kimwe ritegerezwa kuza kuri uwo yerekwa twiteze ko aza rero muraba ibyahishuriwe yohana 10 ku murongo wa mbere gushyitsa ku 7 ubu reka dusome umurongo w'9 ubugira kandi ubu imbere y'uko tujya kuri ujya murongo ndashaka kubabaza ikintu kimwe ndabona neza imbere y'uko turangiza utuducacara ubu mwibuke nta bundi bushobozi buza inyuma ijya nkukuma murabona nta bundi igihe cyose Antikristo yarungika ikintu kinaka Imana yarungika ubushobozi Antikristo yarungika ubundi bushobozi Imana yarungika ikintu kinaka cyo kubugwanya rero arungitse ubundi bushobozi Imana yarunga ikintu kinaka cyo kubugwanya murabona rero igihe yashika ku nkukuma iryo ryari ijambo ryayo nk'uko ryari mu mwanya wa mbere nimwitegereze mbega si umuhanuzi turindiriye ko aza umuntu kanaka yasizwe n'impwemu ya Eliya ntazoba ari Eliya mu bisanzwe ariko azoba umuntu nkujya azoza kandi igikorwa ciwe nyene ni kurungika gucumbusha kuri aba bantu baguye muri uru ruzazane rw'amadini kugarukana ukwizera kw'inkomoko kwa ba data rero namba ibyo bidafatanya ijya Bibiliya hamwe sinzi ikikora sishobora kuvuga byinshi kuri ibyo kuko n'ibyo gusa niko biri uko ni ukuri ukuyeho ikintu kimwe urabyonona murabona rero itegerezwa kumera gutyo ubu murabe rero ku murongo w'icenda impwemu munsi y'igicaniro rero aha niho ngiye kubona bimwe byo kutumvikana bya nyavyo ariko mwitegereze neza akanya gatoya gusa kandi gusa murabona niyumvira ivyo nanje ariko ntivyaje muri ubwo buryo namye niyumvira iminsi yose yuko izimpwemu munsi y'igicaniro barabamaratiri bo mu ishengero rya mbere kandi ndazi neza yemwe yuko umuhinga Uriah Smith n'abandi bose ari byo bavuga murabona ariko niyumvira uko ubwanje ariko igihe mpwemu yera yampa yerekwa kuri byo ntibyari byo si izo mpwemu ubu rero muvuga muti yemwe ubu sinzi ibyerekeye ibyo yemwe ubu akanya gatoya gusa turajya kubibona murabe izi impwemu zishengero mugeni nta na gatoya kwiyumvira ko yari ishengero mugeni ririndiriye hari impwemu munsi y'igicaniro murabona zisemerera ziti uzogeza ryari mwami uzogeza ryari reka ndabisome ubugira kandi ubu ku buryo tubibona neza kandi amenye ica gatanu gifatanije ico gitabo mbona munsi y'igicaniro impwemu z'abishwe babahora ijambo ry'imana no gushinga intahe bari bafise murabona ijambo ry'imana nigishinga ntahe bari bafise rero nimuve hariya akanya gato ya gusa murabona batakambisha renga uzogeza ryari bati databuja wera ukuri uzogeza ryari murabona kudaca amateka no kudahora abari mwinsi amaraso yacu umuntu wese muri bo ahabwa imvune yera babarigwa kumara indi minsi baruhuka gushitsaho igitigiri cy'abagurano bagenzi babo na bene se bagira bicwe nk'abo kizoshika rero kuko bo muri iyo mwanya namba mubibona ukuguruka kwaka gashashara ka gatanu murabona ishengero ryamaze kugenda izo mpwemu zibiri munsi ntibishoboka ko ziba ishengero rya mbere ubu rero ndabasabye namba mwarigeze kwitegereza neza n'uyu mwanya kuko ikigwa kirimwo impari rero ndashaka ko mwumviriza neza ubu kandi mufise impanuro zanyu n'ibintu byo kwandikisha ubu ndashaka ko muraba rero ntizishobora kuba izo mpwemu kuko impwemu z'abagororotsi bagizwe abamaratiri ishengero umugeni barazamuwe rero ntibishobora kuba munsi y'igicande bo mu bwiza hamwe n'umugeni rero mwitegereze kuko baragiye mwizamugwa mu gice cya kane cy'ibyahishuriwe Yohana barazamuwe none zimpwemu ni bande rero icyo ni ikintu gikurikira ni bande rero namba batari ishengero rya mbere iyi ni Isirayeli itegerezwa gucungurwa nk'ihanga abatoranijwe bose iyo ni Isirayeli ubwayo muvuga muti yo rindira kanya gatoya muvuga muti Nibashobora gucungurwa yo ego bategerezwa gucungurwa hano reka tubirabe akanya gatoya ndafise byanditswe bine canke bitanu ndaza gufata kimwe reka dufate abaroma akanya gatoya maze turabe namba aribo reka dufate igitabo cy'abaroma hanyuma muje ku gice cya 11 maze turabe gusa reka tubisome hanyuma rero turaza kuvyirabira ubwacu abaroma igice cya 11 umurongo wa 25 n'uwa 26 ubu mwumvirize Paulo hano kandi Paulo yavuze ati ariko naho yo bari twebwe canke umumarayika avuye mu ijuru aba bari ubutumwa bunyuranye n'ubwo twababari iki arakavumwa murabona bene data singomba ko mutamenye iribanga mwoye kwita abanyabwenge ngivyo n'iyuko habaye gukomana z'imitima y'Abisirayeli ariko si bose gushitsa igitigiri gikwiriye cy'abanyamahanga kizokwinjira mu ishengero umugeni wa nyuma wo mu banyamanyamahanga yinjiye nk'umugeni ugukomana z'imitima kuza kuri Isirayeli kubw'iyo ntumbero n'ibyaba bityo Abisirayeli bose bazokizwa nk'uko handitswe muri Siyoni hazova umurokozi azokura muri Yakobo ukutubaha Imana neza rero ni Isirayeli niyo iri munsi y'igicaniro mwitegereze Isirayeli yahumishijwe kubw'intumbero yo gucungurwa kwacu murabyizeye rero ninde yabahumishije Imana Imana yarabahumishije abana bayo bwite nibitangaje Yesu ahagaze hariya ku musaraba hanyuma abo bayuda baririra amaraso yiwe abo bari abana biwe bwite kandi byari byanditswe yari ubwiwe jambo kandi hano yarazi ko abo bantu bari kumwakira n'igishika cinshi kandi iyo niyo mpamvu yabatayemo uruhuni kugira ngo ntibamumenye yaje mu nzira iciye bugufi hanyuma ibahumishirizamo kugira ngo ntibabyakire murabona ibyanditswe bivuga yuko bobikoze hanyuma yarabahumishije barahumishijwe Yesu yabagiriye impuhwe cyane gose igihe yavuga ati data baharire kuko batazi icyo bakora bariko barakora murabona bari impumyi Paulo yavuze yuko bahumishijwe kubw'impamvu kubwacu mwitegereze rero ndashaka ko murabira hafi ibi bahawe imvune zera umwe wese muri bo rero abera ububaja bafise imyimwe barayifise hano ariko hariya bari bahawe imvune kandi abera bafise izabo maze baragenda murabona ntibari bafise bo murabona ntibari bafise amahirwe kuko bari bahumishijwe n'Imana se wabo bwite kugira ngo umuntu ubuntu bw'Imana bushike kugira ngo umugeni akugwe mu banyamahanga mbega nivyo reka ndabereke ikigereranyo hano Yosefu umuntu wo muri nkwemu inkukuma yari yavutse hagati ya bene se neza nk'uko ishengero nyakuri riri hagati ya yandi kandi yashobora gusobanura inzozi no kwerekwa kandi abandi bose baramwanka se wiwe yaramukunda nimwitegereze rero yari hanze yirukanywe na bene se atari se wiwe yirukanywe na bene se hanyuma agurishwa ifeza 30 yatawe mu kinogo hanyuma bibaza ko yapfuye yaradugijwe hanyuma yicara mu kuboko kw'iburyo kwa Farawo kandi kubera yari yirukanywe na bene se murabona yahawe umugeni w'umunyamahanga atari mu biwabo muri ibyo yabyaye Efurayimu na Manase bongerejwe kuri Isirayeli nk'uko Isirayeli yabahezagiye mu kunyuranya ibiganza byiwe kuva ku muto uja ku mukuru gushitsa imihezagiro kuva ku muyuda isubira canke iva ku muyuda ija ku munyamahanga murabona yanyuranije amaboko yiwe ku mwana wiwe mutoya ariryo shengero rishasha rigiye kuza ishengero rya mbere ryahagaze mu zuba ibyara uyu mwana hanyuma nitegereze kugira ngo amuronke Isirayeli yanyuranije amaboko yiwe mu kigereranyo hanyuma Yosefu abo bana nyene bari nyina w'amahanga umugeni wa Isirayeli nyuma hariya yaranyuranije kuva kuba orthodoxe ba kera kuja mu nzira y'ubukristo muri mpemu yera yanyuranije amaboko ya Isirayeli yavuze ati Imana yanyuranije amaboko yanje ntacyo yari afise abikora ko itegereze hanyuma Yosefu yanzwe na bene se abantu biwe bwite yitoreye umugeni w'umunyamahanga nkuko neza na neza Yesu yabikoze yanzwe n'abayuda yitorera umugeni w'umunyamahanga Ubureka dusome ikintu kimwe hano ndafise icyanditswe nanditse hano byakozwe n'intuma 15 kandi yo ikini nkuko twategerezwa kubyigisha nubundi rero ndibaza ko ndagifise neza somi byakozwe n'intumwa cyo cya 15 ku murongo wa 14 ni byiza ndizera ko ari byo ubu ni byiza Simoni yabiganiye ingene imana oya reka dutangure ku murongo wa 13 barangije kuvuga Yakobo aravuga ubu murabe icyashitse bari bagiye ku banyamahanga murabona hanyuma uguharira kuratangura kuko bari abayuda murabona barangije kuvuga Yakobo aravuga ati bagabo bene data nimunyumvirize Simoni uyu ni Simoni Petero yabiganiye ingene imana yatangwe kugendera abanyamahanga ngo ibaro banure mw'ubwoko bw'izina ryayo murabona izina ry'umugore wanje ryari Bloy igihe namurongora yacitse umubranam murabona Yesu yasohoye ishengero giwe hanze cyangwa umugeni wiwe mu banyamahanga ni ivyanditswe byerekanwa n'ikigereranyo neza nk'uko Yosefu yari ubu nimwitegereze ibi ubu izimpwemu munsi y'igicaniro yemwe ibi izimpwemu tutahuye ubu ziri munsi y'ibicaniro kuki zishwe na bantu babanyabyaha nka Ekman murabona bafashe neza amamiliyoni yabo murabona ariko baguma ari abayuda rero nimwibuke byari biki bishwe bahowe ijambo ry'Imana si kubwo gushingira intahe Kristo mbega ibyo mwabitahuye ariko nibuke ishengero naryo ginjiye abamaratiri b'ishengero byabaye kubw'ijambo ry'Imana n'intahe ya Yesu Kristo nibangahe bo babazi ibyo aha yego ni byiza rero ariko aba ntibashingiye intahe Yesu Kristo babahora ijambo ry'Imana no gushingira intahe bari bafise abayuda kandi Hitler yarabanka na Ekman nawe nyene na Stalin n'abandi bose hose ku isi murabona ariko bagumye bemangira icyo bari bizeye kandi babishe kubwo kuba abayuda mwari muzi ko Martin Luther nawe yarafise icyumviro nk'icyo nivyo yavuze ati abayuda bose botegerejwe gukugwaho ni aba antikristo murabona ariko yari munsi y'ubundi bubwiriza kandi ntiyabona ijambo rero ijambo ukuri kuraseruka ushobora gute kuzimanganya Isirayeli habe namba ushobora kubikora yo ni gute wamuvugishwa yahagaze hariya ujya munsi hanyuma avuga ati usa ni mbogo Isirayeli oh mugihe bagerageza kumwereka ibi byabo yavuze ati yemwe yavuze ati uzoguhezagira wese azoheza gigwe n'uzokuvuma wese azovumwa ni ukuri yo mana we ni gute muzobikora igihe kimwe biyumviriye ko imana yari kwibagira igihe umuvugishwa yabonye ico kintu cirabura kiza gitumbera abayuda uwo mugabo ahagaze hariya hanyuma ijambo ry'imana risukwa kuri we yavuze ati ese mwami ugiye guhebe ihanga ryawe yavuze ati ico ni igiki kiri iruhande ryawe yavuze ati ni inkoni y'ugupima yavuze ati ijuru riri kuburebure bungana gute ripime uburebure bw'ikiyaga bungana gute yavuze ati sinshobora kubikora yavuze ati nanje rero sinshobora kubikora nanje sinshobora namba kwibagira Isirayeli oya mugenzi ntiyibagira yategerezwa guhumisha umwana wiwe bwite. Rero nimwiyumvire ibyo, guhumisha umwana wiwe bwite kugira duhe amahigwe hanyuma tukabyirengagiza. Rero ibyo ntibituma mwiyumva kuba bato cyane ku buryo mwo kwavura munsi y'igihome cya beto mwambaye inkofero niniya kandi ntunagikoreko. Ako ni gatoya cyane, murabizi yo mana we. Ego bemanga ijambo ry'Imana, barabayuda bari bafise ibyagezwa byabo barabigumanye. Mbega rero muribuka ibyo byageze ryaheze, ijoro ryaheze, murabona bagumanye ibyo. Kandi barabayuda bakaba bari banafise ibyagezwe, kandi ibyagezwe ryari ijambo ry'Imana, kandi baragemangiye ibyo ni byo. Kandi kubw'igishinga ntawe bari bafise barishwe. Kandi aha hari mpwemu munsi y'igicaniro, shengero rimaze kujyanwa. Rero nimwitegereze mu guhuma kwabo barishe Mesiya wabo, hanyuma rero bariko barabyishura, barabitahuye, barabimenye bimaze gushika, baramubonye ico gihe, igihe bazi imbere igicaniro cy'Imana. Ariko ubu buntu bw'Imana buri hejuru yabo. Tegereza rero, nta kuntu bashoboye kuba abera kuko baramaze kwambikwa imvune. Ariko ngaba rero impwe mu munsi y'igicaniro kubwo ijambo ry'Imana n'igishinga ntawe bagize kubwo kuba ihanga ry'Imana abayuda. Ariko rero itegereze, ubuntu bw'Imana bwaje kuri bo, hanyuma Yesu arabaha umwe wese imvune yera. Yo mana we, tegereze hakujya, shengero rimaze kugenda kuko bari abizigigwa kubyizegwa byabo, kandi barahumishijwe, kandi ntibabimenye, ntibarimenye bakoze neza na neza igikorwa Imana yabagenye gukora. Kandi aha Yohana yitegereje abona impwemu munsi y'igicaniro. Rero nimwitegereze, yabonye izo mpwemu, itegereze icyo yazize, zasemereye ziti, mwami kugeza ryari? Itegereze uwundi mwanya mutoyi gusa, reka turabe ibyo uko tumanuka mu byanditswe. Rero batahuye yuko bagandaguye Mesiya wabo, murabona, kandi ntibabireme, ntibabimenye, ariko barabitahuye, baragandaguwe nabo nyene kugira ngo babirihire ibikorwa byabo bibi. Ubu rero tegereza ikintu bategerezwa gukora, murabona, bari bagiriye icyaha cyo kwica, hanyuma baricwa, murabona, barasemereye bati amaraso yiwe abe kuri twebwe, murabona, nivyo, kandi bari bahumishijwe. Rero bataza guhumishwa, Imana yavuze iti bareke ntibabereye, ariko ko bahumishijwe n'Imana, ubuntu bwayo bwabaje ko. Amen. Muvuga iby'umuntu mutangaje, kandi yahaye umwe wese muri bo imvune, kuko Isirayeli yose izorokoka umwe wese afise izina ryanditswe. Uko ni ukuri, Yesu yabahaye imvune, ni nka kumwe Yosefu yakoreye bene se ikigereranyo. Itegereze igihe Yosefu yahagaze hariya, kandi amazi yimenyekanishije kubwo igicaniro, igicaniro ciwe bwite, mu kibanza ciwe, intebe yiwe y'ubwami, yavuze ati mwese nimumve iruhande. Umugore wiwe yari hariya mu kirimba aho umugeni azoba, kandi yababwiye, yavuze ati mbega ntimunzi? Yemwe, ariko aravuga ikiyuda ubu ndi mwene so Yosefu? Yo mana we, bavuze bati ubu yo uraturonse. Yavuze ati rindira gatoya, rindira gatoya, inama yakoze ibi kubwo intumbero, mwategerezwa kunterera hanze kugira ngo ubugingo burokoke. Imana ishimwe, ngibyo neza na neza. Yavuze ati oya, nimwishavurire. Mbega muribuka ko Yosefu yavuze ibyo? Yavuze ati nimwishavurire, byaheze, Imana yanungitse ngaha ngo ndabitangira imbere. Murazi Bibiliya yavuze yuko bazomubwira igihe bazomubona aza, yavuze ati tubwire uri Mesiya, turabizi, ariko izo nkovu nazo nibiki? Murabona, yavuze ati yo nazikuye mu nzu y'abagenzi banje, abagenzi. Kandi rero igihe babimenya bajya basigaye ibihumbi ijana bajye basigaye ibihumbi ijana na mirongo ine na bane. Bibiliya ivuga yuko bazokwihereranya umuryango n'uwundi, hanyuma bafata iminsi gusa kugira ngo barire no kuboroga, hanyuma baduge no kumanuka hasi bavuge bati ibyo twakoze twabikoze gute, ibyo twabikoze gute, kuki twabambye Mesiya wacu bwite. Yavuze baboroge nk'umuryango wabuze umwana wabo w'ikinege, ibyo twabikoze gute. Bajya Bayuda nibo bantu b'idini cyane ku isi, abatowe n'Imana, ariko yabahumishije kugira adufate twebwe, kandi turiko tubiterera kagere. Ni urubanza uruhe ku icengero ry'abanyamahanga, uko niko biri. Murabona bahumishijwe n'Imana kubw'intumbero yinaka, kugira ngo idutore twebwe umugeni wa Yesu kubakura mu. Murabona kandi yabigereranije n'ikindi kintu cyose. Ubu murabona za muhemu izarizo, si bajya bamaratiri bera baragiye, uko n'ukuri mwitegereze, bari baragiye. Murabona rero aba bahawe imitamana umwe wese muri bo, kandi rero ndashaka mwitegereze. Ariko rero ubuntu bw'Imana burabashikira, Yesu abaha umwe wese umutamana wera nk'uko Yosefu yabikoze, ubuntu bwiwe ku bana biwe. Rero murabe naho bagerageje kwica Yosefu, nawe ariko ubuntu bwiwe bwarabashikiriye. Murabona yo ni byiza, ibyo ni byiza, ntimwashaka gukora ibyo, ariko murabona iyo yari Imana ibikora. Murabona Imana yarabaretse ngo mubikore kugira ngo inkoremwo, hanyuma inzane hano kugira ngo nzokize ubugingo bw'abantu. Hano banyamahanga ngaha aho naronkeye umusore, sinari kuronka umugore iyo ntaguma hari inyuma. Rero ndakunda umugore wanje yandonkeje bano bana ngaha. Hanyuma yavuze ati jewe kandi rero ndaje kubatora mwese, rero mwese muzowuronka namwe, ngira ndabajane ngaha hepfo, twese tugiye kuba hamwe nk'umuryango umwe munini. Murabona yavuze ati ikintu kimwe nshaka kubabaza, mbega data aracyari muzima, yo kandi mumurabe icyo yakoreye Benyamini mutoya, ariwe ikigereranyo cy'abajya ibihumbi ijana na mirongo ine na bane nk'uko tujya kubibona mu nyuma. Murabona icyo yakoze, gusa yaciye atumbera hanyuma atangura kumuhobera. Mutoyi wiwe yavutse mu muryango nyuma yaho yagiriye mu. Murabona kuko nyina ishengero rya mbere, ishengero rya Orthodoxe, bajya ibihumbi ijana na mirongo ine na bine bavutse atakiriho, mu gihe yari agiye kurondera umugeni wiwe wo mu banyamahanga. Yo mana we, ibyo ntibibagira ikintu kinaka. Ngibyo rero murabona abari bo ngabo. Rero mwitegereze rero naho bari baragerageje kwica Yosefu, ubuntu bwiwe barabashikiriye. Naho bagerageje kwica Yesu, aguma abagarukako, kuko bari barahumishijwe, kandi yabahaye umwe wese mutamana wera azobinjiza mu nzu uko biri kose, ntatandukaniro na rimwe bikora, kuko yavuze ati nzobakiza bose uko biri kose. Murabona rero igice cy'icumi, yitegereze barasabye kwihora. Murabona ubu iyaba iyo yari umugeni yari kuba nka Stefano, data baharire murazi. Murabona ariko hano ni Abayuda gusa binjira. Murabona basabye kwihora, mwitegereze ubugira kandi. Murabona ubugira kandi, we yavuze mwitegereze, si yavuze ati ni bene data Abayuda bagijana. Rero bashaka kwihora bavuze bati yo tugire tu twebwe dushaka ko wewe duhorera hariya hepfo. Yavuze ati akanya gatorera akanya gato gusa, kuko mwitegereze mureke ndahasome, ni nk'uko umurongo w'icumi. Ni byiza Batakambisha ijwi rirenga bati databuja wera ukuri uzogeza ryari kudaca amateka no kudahora bari mu isamaraso yacu. Umuntu wese muri bo ahabwa imvune yera bamarigwa kumara iyindi minsi baruhuka gushitsa igitigiri cy'abagurano bagenzi babo na bene se bagira bicwe nabo. Murabona ubu ivyo nibiki abahanuzi rero bariko barigisha Isiraheli murabona gushika bagenzi bamwe nabo bagenzi bamwe na bene so bagira bicwe murabona bajya batoranijwe kugirirwa uko murabona bagira bicwe nkabo kizoshishikara murabona muyandi majambo batoranirijwe ivyo ni ivyanditswe yuko bazotegerezwa gukora uko kandi baruhuke gusa gatoya rero murafise imvune zanyu mugira muje muhira kandi gusa mwicare gatoya murabona murendire gatoya gusa ubu mwitegereze ubu mwitegereze bene so bategerezwa kwica bisigura 144 bazohamagagwa muri ca gihe cy'imibabaro kandi abo 144 nibo bahamagawe ndifuza ko tworonka umwanya tuzobibona ejo mwijoro namba umwami abishaka twebwe gusa imbere yuko tuja mu kandi gashashara murabona kandi ubu murabe bategerezwa kuzokwica na antikristo nk'abamaratiri twabibonye kandi mwitegereze mu kugenda kwiwe kwa nyuma aho asambura amasezerano yiwe n'abayuda hariya kandi nk'uwo aragiye murabona bano bayuda 144 bazohamagagwa n'ibyabona byo mu byahijiro Yohana 11 ubu mwibuke bategerezwa kuvugishwa mwarabisomye ni bangahe babisomye atankeka turamenyereye twese gusoma ico cyanditswe kandi baravugishwa ibivya bona bibiri birabavugishwa mu gihe cy'igice cya kabiri cy'amayinga 70 ya Danieli iyo ni ya myaka 3 n'igice ya nyuma muribuka ukuntu twize amayinga 70 ya Danieli navuze ko two bimenyekene n'utwashika nga sinari nzi impamvu ariko gusa nta kintu kinaka cyambwiye ko twobikenera kandi ngibi ego murabona murabe mu gihe cya Danieli ubu mwibuke Danieli yabwiye ko Mesiya yoje umuganwa Mesiya nako kandi yovugishijwe Isirayeli yari isigaranye amayinga 70 kandi hagati y'amayinga 70 Mesiya yokuweho n'ikimazi cya buri munsi covanyweho ivyo sivyo ariko hari hasigaye 3 n'igice mu mayinga yashinzwe muri rujya ruhande atoranya umugeni wiwe mu mahanga rero araduga kandi gihe aduze abahanuzi babiri baraseruka muri Isirayeli murabona kandi zo mpemu zishwe mu bamaratiri rero muri ico gihe abo bayuda nyaba bukuri muri ico gihe abo izina ryanditswe mu gitabo kandi babayeho ubuzima bugororotse bari bakoze ibigororotse babaho ubuzima bw'ikiyuda badakebaguzwa bishwe mu bamaratiri na Ekman n'abandi benshi abantu babizigigwa amamiliyoni yabo hariya kandi abo badagi babicisha kubarasa barabishe kandi barabagandagura bakabamanika ku ngo barabaturira mu matanure n'ibindi byose abo bantu batagira umutima canke umutima w'amaraso bafise inyota y'amaraso Hitler Stalin Mussolini n'abo bantu bose nk'abo abayuda niyumvira ko kimwe mu bintu byatumye igihugu kigihagaze nuko cyanye cubaha umuyuda ivyo nivyo cyamuhaye ikibanza ni kubahiriza umuyuda n'Imana izokubahirizwa ubu hari umugwi w'abayuda wabagararije nkuko nyene hariho abanyamahanga bameze uko nyene ariko umuyuda nyawe Imana yashize izina ryiwe mu gitabu imbere y'itanguriro ry'isi kandi raba yarishwe muri iki gihe kandi mwibuke mu byiyumvira ubu ukuntu ibi bitunganye neza inyuma yayo mamiliyoni y'Abayuda baciwe amazosi abantu b'inzirakarengane n'amahanga yo mu isi. Ngahe canditswe kivuga neza muri ico gihe yuko bose bari munsi y'igicaniro batawe ivyashitse kandi bahawe imvune zera kandi bavuze bati yemwe kuki turashobora gusubira ku bwami bunyene ubwami bw'Abayuda butegerezwa kwimikwa kwisi. Murabizi Yohana yavuze ko ubwami bwari hariya murabona go kwimikwa. Ubu ni ubwami bw'ubutumwa bwiza murabona. Ariko ubwami bw'Abayuda buzokwigishwa naba n'abahanuzi babiri. Rero murabe ubwami bwo kwisi ngaha. Ubwami bwo mwijuru burigishwa n'Abayuda canke kugushaka kuvuga ku banyamahanga. Ubwami bwo ngaha kwisi nibwo bwo kwimikwa mu nganji y'imyaka igihumbi. Hanyuma inganzo y'imyaka igihumbi ku Bayuda. Ubu murabe ibi ubu ngaha mu gihe bigisha murabona mbere yuko aba bahanuzi bagera kuja ku rubuga aba Bayuda bategerezwa kupfa kuri Ekman n'abandi. Umwe wese yatoranijwe aronka ku buntu imvune yera. Umwe wese aronka imvune yera murabe. None habaye iki ubwo nyene ibyo bishitse? Ndiko ndarabijya saha inyuma hariya kandi ndazi yuko turiko turacerergwa. Ariko sinshaka ko murabona ndabo nabonye abo bene data bagowe bahagaze hariya. Imana ibafashe bene data. Ndizigiye ko umwe wese muri mwebwe azohabwa imvune yera ujya munsi murabona. Guhagarara guhindura inyuma y'imbere n'amaguru abababaza kandi bamwe muri mwebwe bakoze umunsi wose ndazi ivyo ivyari ivyo kandi raba ngaha kandi abagore bamwe bagowe batoya bashaje barahagaze. Ndabona ko bamwe muri aba bagabo ngaha abagore intebe zabo kandi uwundi muntu umwe yayihaye umugore umwe agowe mutoya afise umwana kandi ndabona ivyo vyose murabona kandi ndazi neza ko abibona murabe. Ariko sinshaka kubagumya igihe kirekire cyane. Ni nashobora gusa kubatuma mubona ubutumwa. Nicyo nyene nshaka ko mubona mukora murabona. Ubu murabe Abayuda ntegerezwa gukora ibi mu ntumbero yo kubatuma mubona uguhishurirwa kw'agashashara murabona. Icyaricyo izi nkwe mu munsi y'igicaniro n'abaribo. Ubu murabe mu gihe cya Daniyeli rero igice cya kabiri cy'iyinga rya 70 ubu mwibuke Mesiya ategerezwa gukugwaho hagati. Aha ni hagati rero igice cy'indwi n'ikihe gatatu ni gice Kristo yigishije igihe kingana gute? Ivyo nivyo rero. Ariko ku gihe cyagenewe abantu hasigaye kandi ki yindi myaka itatu n'igice. Rero muri uyu mwanya nyene murabona igishika nk'uko umugeni w'amahanga arobanurwa mu bihendwi by'ishengero kandi azamugwe. Kandi igihe bibaye uko aba Bayuda bose bishwe mu bamaratiri ico gihe cyose kubera ubuhumyi baryamye munsi y'igicaniro Imana iza hariya maze ikavuga iti murabona ibyari byo ubu ndabaha umwe wese imvune maze bati uzogeza ryari mwami ubu tugira twinjire. Yesu avuze ati oya 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 bagenzi banyu Abayuda bategerezwa kuba bazwa gatoya mara bategerezwa kwica bahowe ijambo ryanje nk'uko namwe mwishwe. Igikoko gitegerezwa kubica igihe kizo renga ku isezerano ryacu. Rero mwitegereze kandi mwitegereze igihe. Rero mwibuke gusa aba bahanuzi bategerezwa kuvugishwa ibijyanye n'ibyahishuriwe Yohana 11. Mwebwe mwataritse ibiganza mwari mwabisomye murabona kandi bahabwa ubushobozi. Kandi turaja kubona abaribo mu kanya gatoya gusa umwami abigombye. Rero mwitegereze abo bahanuzi abaribo kandi rero bibiri irabivuga ngaha atanke kirabivuga atanke kamurabona. Rero mwitegereze hagati y'ibi amahinga tatu nigiche yuko bavugishwa ngaha kandi ubyeshuro Yohana ngaha bivuga kandi bavugishijwe iminsi 1,360 rero ikiranga minsi nyakuri cy'abayuda igihe nyakuri cy'ikiranga minsi cy'Imana ni neza na neza iminsi 30 mu kwezi ikiranga minsi cy'abaromani nico cyabivanze kiranga minsi nyakuri gifise iminsi 30 mu kwezi rero namba mushaka gufata iminsi 30 mukayiteranya n'imyaka 3 n'igice maze mukaraba iminsi 30 rero mutoriki iminsi 1,300 canke n'amajanabiri na 60 iminsi 1,260 na 60 neza na neza imyaka 3 n'igice rero murabona ntakwihenda kuri aho nibyo bijanye nyene nk'ibi bintu bibiri byinjiranamo mwitegereza abo bahanuzi babiri bavuze ubutumwa imyaka 3 n'igice babwira abayuda muri ivyo byabi 144 birabahamagagwa kandi rero mwitegereze aba bahanuzi bameze neza neza nka Mose na Eliya murabona ubu ni murabe byabo murabe igikorwa cyabo ubu ni murabe ico abahanuzi bakora bafite ubushobozi bwo gukubitisha isi icago igihe cyose bo zoshakira ninde yabikoze Mose bafite ubushobozi bwo gukinga ijuru ngo imvura ntikoroke mu minsi yo mu gikorwa cyabo ninde yakinze ijuru mu gihe cy'imyaka 3 n'igice ngabo nibo murabona wa mugabo igihe apfuye nta yindura igihagararo ciwe nta yindura kamere yiwe murabona murabe igihe imbere yuko igihe Sauli yari yasubiye inyuma kandi atabahanuzi bari mu gihugu ntiyashobora gutahura icyo yokora yari afise ingorane yaragiye mu ntambara yagiye ku mupfumu w'Endoni rero hari amaraso y'ibimasa gusa n'imihene ujya mugore yashobora kubikora kandi yahamagaye impwemu ya Samweli kandi Samweli aduze yarahagaze hariya mu mutama na wiwe w'umuhanuzi sibyo gusa ariko yarakiri umuhanuzi yavuze ati kuki wampamagaye unkura mu karuhuko kanje murabona yavuze ati mbona wa Rahim ntuse umwansi w'Imana yavuze ati n'iki gihe ejo mu ijoro uzogwa mu ntambara kandi iki gihe ejo mu ijoro uzoba uri kumwe nanje kandi nibyo byashyitse neza na neza murabona si gusa yari akiri umuhanuzi murabona kandi aba bantu baracara abahanuzi ubu tugiye kwinjira ubwira gatoya muri byo mu kanya gatoya gusa umwami abigombye murabona yo mana we ingene nkundira ijambo nibitangaje yuko umuntu azotungwa n'umutsima gusa ijambo ryose rituruka mu kanwa k'Imana aba bahanuzi babiri ni Mose na Eliya bijanye n'ibikorwa byabo bisubira gukoreka icyo nico cyane ari igikorwa cyabo rero mwitegereze kuko bakoze nyene nti byabahinduye mwibuke aba bantu ntibigeze bapfa murabe gusa rero ntimwiteranye ibintu imbere yuko tupfa kuri ibi ntimwitiranye igikorwa kigira gatatu cya Eliya n'igikorwa kigira kane ciwe nababwiye ishengero ry'abanyamahanga irindiriye Eliya nibyo none ngunga hamwe n'abayuda mwibuke ntashobora kuza inshuro zine icyo ni igiharuro cy'umwansi ategerezwa kuba gatanu bwa mbere Yaza yari Eliya ubwiwe igikurikira Yaza yari Elisa igihe gikurikira Yaza yari iki Yohana umubatizi igihe gikurikira aza ni kubw'umumarayika w'indwi kandi igihe cya gatanu azira aba ari kumwe na Mose hakujya hariya ababwira ubutumwa atankeka ego mugenzi ntumwitiranye gatanu namba munzi ibiharuro byanyu bya Bibiliya gatanu ni igiharuro cy'ubuntu mu gikorwa kandi icyo nicyo yakoze ubu nimwitegereze mushaka kumenya aho biri mbega Yesu yari igikorwa cy'ubuntu Yesu gatanu igikorwa nibyo igikorwa kubw'urukundo yakunze kandi namba muza kuri we muza gute kubw'iki i ku we I se e re a I g I k o re we a nivyo igikogwa ni igiharuro cy'ubuntu ni byiza kubizera mwitegereze Eliya wa mbere yari we Eliya wa kabiri yari Elisa wa gatatu yari Yohana wa kane yari umumarayika w'indwi canke intumwa ya nyuma ku ishengero bijanye na Maraki kane n'ibyahishura Yohana cumi ku murongo w'indwi rero ubugira gatanu ni intumwa ku Bayuda kuri bajya ibihumbi ijana na mirongo ine na bine ku Bayuda ishengero rimaze kugenda ni yumva nk'uko igitangaza murabona murabona itegereza namba bamwe biyumvira nshaka ko mumenye ibi ubu murabona namba kandi hari abantu biyumvira ko Maraki kane kugarukana abantu nico kintu cyonyine agiye gukora hariya mu Bayuda kandi biyumvira ko byose ari kimwe mundeke ivyo ndabibereke neza akanya gato ya gusa murabona byoba gato biteye uruzazane kuko mwibuke muri Maraki kane havuga hati azogarukana ukwizera kwa base canke abana bagaruke kuri base murabona kugaruka kuri base ubureka ndabereke itandukaniro ry'ibikogwa nambaje kugarukana ukwizera kwa bana kuri base yo yohakanye Kristo yosubiye ku byagezwe sibyo ba data bitondera ibyagezwe nabitahura mumenye igihe Elisa igihe yaza gushitsa igikorwa ciwe muri Maraki kane murabona nka Maraki kane Eliya yari wenyene ariko igihe yaza gukora igikorwa ciwe mu Bayuda bivyahishura Yohana cumi na rimwe yari kumwe na Mose kubw'ivyo nta ruzazane na mba murabona murabitahura igihe Elisa aza wo muri Maraki kane ariwe nyene Eliya azoba hajya si Eliya na Mose Eliya azohaguruka ariko uko guhumekwa ubwo kumerekegwa kumwe kwavuze ko Eliya azoza mu gice cya nyuma cy'iherezo cy'ishengero asubiza ukwizera kw'abana ku kwizera kw'inkomoko kwa base ukwizera kw'intumwa kuko mwari mutegerejwe gusubira ko rero Antikristo yabahishuriye kuri bose kugarukana nk'uko ibyanditswe byose byahurije hamwe murabona yaje wenyine murabona ariko igihe aza ku ishengero bibiliya canke igihe aza ku bwa vya bihumbi ijana mirongo ine na bine bibiliya ivuga neza ko bomi hari babiri muri bo si umwe muri bo bari muri bo kandi igikorwa ciwe ca mbere nico shoboye gufata Abayuda hanyuma ngo kibasubize ku vyagezwe ahinduka kuko aje kwigisha Kristo ku bihumbi ijana mirongo ine na bine amina nguwo mesiya yari yakuweho amina ni ivyo kubw'ivyo ntivyitiranye nta ruzazane byanditswe ntibibesha na gato imana ihabwe icubahiro yo igihe nabonye ivyo narasimbaguritse navuze nti urakoze mwami igihe nariko ndabiraba biza hariya nabonye Eliya agaragara hariya mu gihe cya mbere wenyine kandi yari wenyine hanyuma igihe namubonaza ubugira kandi mu nzira ijya ahandi bari babiri muri bo hari igihe byaza navuze nti ngibyo biraje mwami amina ndabibonye ubu haleluya nivyo neza na neza iyaba ntabivuze ko ivyo vyozanye urubazazane gato ku muntu ariko nyambariye ngo ndabivuge ko kubw'ivyo narabivuze ko mumenye aba bagabo imana yabagumije ari bazima kuva ku bikorwa vyabo vy'inkomoko ku bikorwa bizoza bakoze neza gose igikorwa cyabo murabona gusa mwiyumvira iyo mpemu ya Eliya ikora inshuro zitanu iya Mose inshuro zibiri iki bagizwe bazima kubw'igikorwa kizoza igikorwa kizoza nta n'umwe muri bo yapfuye rero ntimwizere ivyo badometse bomi ari bazima bavugana Yesu ku musozi wo gukayangana ariko nibuke bategerezwa gupfa Mose mu by'ukuri yarapfuye ariko yarazutse kuko ni ikigereranyo gitunganye cya Kristo murabona nta muntu yamenye aho yahambwe abamarayika baraje baramutwara murabona yari afise abamarayika bikorera isandugu yiwe kuki nta muntu w'umubiri yoshobora kumujyana iyo yari agiye gusa ya kinyaga kino ivyo ari byo byose yari afise abamarayika bikore isandugu yiwe murabona kuko bamujanye aho yategerezwa kuba nta uhazi kushika kuri Satani ntiyigeze abimenya yaharira n'umumarayika mukuru uko n'ukuri ntiyashobora gutahura ibishikiye Mose namubonye ajugumira hariya yaraba igihugu kandi ahindukira araba abana n'abandi bandi n'abamubonye ajugumira ariko yaduze ku rutare kandi aho ni ubwa nyuma namubonye ubwo ni urutare reka mpagarare ku rutare rw'iherezo ry'ubuzima bwanje yego mugenzi ubu bene data mabirabure bakunda kuza hano no kuririmba indirimbo ntoya ngo iyaba ntobishoboye by'ukuri nohagaze kuri rujya rutare aho Mose yahagaze yego mugenzi yogo n'urutare nshaka guhagarara ko nanjye kugukwizera mpagaze hariya ariko mwibuke Eliya yari arushe gusa kuko yari afise ibikorwa byinshi bimurindiriye rero yari yakoze rwose hanyuma Imana yamurungikiye ikimutahana uko ni kuri yarungitse umukogote nibyo waramutwaye ntiyigeze apfa kuko yamutwaye ari muzima yari afise igikorwa zo mukorera muri kazoza reka asigerera amavuta umuntu nawe murabona asohoke afise impwemu yiwe ariko bategerezwa guhonja urupfu ubu ivyahishuriwe Yohana igice ca 11 ubu tuhafate niho ndi uko biri kose gusa tuhaje ivyahishuriwe Yohana 11 itegereze kandi raba nimba bose batazokwicwa yego mugenzi bombi bategerezwa guhonja urupfu yego mugenzi igikorwa cyabo kigeze bahonja urupfu ivyahishuriwe Yohana 11 rero reka dutangure ukarongo kindwe kandi nibaheza gushinga intahe igikoko kizoduga kivuye ikuzimu kizobagwanya yo mana we ntigishobora kubyihanganira abera bikumbagaza hasi bagarutse murabona ni byiza kizoduga kivuye ikuzimu kizobagwanya kibaneshe kibice ariko raba igishika bagereranijwe neza ubu imivyimba yabo zo gangarara mwibarabara ryo mu gisagara kinini nico mu buryo bw'impwemu citwa Sodom na Egiputa kandi niho umwami wabo yabambwe Yerusalemu murabona rero bategerezwa guhonja urupfu sibyo kuko ni ukuri barangije igikorwa cyabo kubera iki igikorwa cy'umumarayika w'indwi igikorwa cya Eliya ku mumarayika w'indwi si kuki adashobora bambe niko ndagerageza kuvuga kuki igikorwa cy'umumarayika w'indwi kitokogwa rero na Mose namba adapfa cyo kimwe nk'uko cyakozwe na Eliya kuki Imana itarungitse gusa ivuga iti Eliya warakoze cyane jewe n'ibintu byose ahantu hose hatandukanye ndizeye ko gusa nzorungika Mose kuki muraba igikorwa cya Mose Eliya yari umuhanuzi w'ibihugu byose ariko Mose yari umuntu atanga ibyagezwe ku Bayuda gusa amen Mose ari aho ngo avuge impamvu yazazanye na Eliya abo Bayuda bari ko baravuga ngo rindira turacubahiriza ibyagezwe hano ariko Mose azoba ari hano ubwiwe na Eliya azoba ari hano hamwe nawe yo murabona yaje kubw'Abayuda gusa murabona Mose wenyine yagiye kubayuda umuhanuzi Eliya yari uwo mu bihugu byose ariko Mose yabaye umuhanuzi w'Abayuda nutanga ibyagezwe murabona ubwo bwari ubutumwa bwiwe ibyagezwe ariko ubutumwa bwa Eliya bwari iki ku bagore bamwa imishatsi amadini ego mugenzi kandi by'ukuri ntiyariye umunwa abisiga amarangi yababwiye ati mugiye kugaburirwa imbwa nibyo babo togereje nibyo babo tereje kandi rero igihe iyi mpwemu yaza kuri Yohana uyu yadutse avuye neza mu bugaragwa kandi yakoze cyo kimwe nivyo yavuze ati ntimwiyumvire ko muri abanywanyi biki canke kiriya Imana ishobora muri aya mabuye guhagurutsa abana ba Aburahamu yagiye kuri Herodiya avuga ati none ushaka kumbwira ko wabiriwe na muramu wawe bwite yavuze ati ntiwemerewe ibikorwa yo mwene data wihu yarambwiye ati nkeka murabizi impwemu ni zo kurindira igihe gitoya kuko vya 144 bategerezwa kwicwa bifatanya nyene bibiliya hamwe ubu ni umwanya wanje wo kurangiza kugira ngo ndabayereke musohoke kare ariko ndacyafise ibindi bintu bikeya byo kuvuga namba mushobora kuvyihanganira ndazi ko murushe kandi ndiko ndabirivyuya ariko mwumvirize ndafise gusa ikintu kimwe cyo kubabwira ni cyiza gusa kiriko kirandudubisa muri mu mutima ndizigiye ko mutavyibagiye murabona mureke mvuga ibi mu nyonga ziwe kubw'ubuntu bwiwe yarandetse nanjye ndabona abantu banje nta gihe kinini yagiheze mu mvune nezera muravyibuka muribuka muribuka iyo nkuru atari ya kera umugeni wo mu mahanga bari hariya ubu bari hariya bose bari bambaye imvune yera nari nikanguye namwe mu gikorane bibaye haheze nk'umwaka cyangwa urenga gatoya narikanguye igitondo kimwe maze ndavyuka rero navuze nti mukunzi bwira umukenyezi wanjye niyo yikomye aba nanka bategerezwa kuvyuka maze nkabajana ku ishuri ngaha nyene mu kibanza cya kera yewe naciye mu gitanda murazi kandi naregami murazi ukuntu uricaye umeze ukegamika umutwe wawe inyuma ku mutwe w'igitanda dufise kimwe mu bitanda bya kera kandi rero naregamiye gusa nyuma nkakujya kandi nariyumviriye nti yewe umaze kugira imyaka 53 namubwiye gukorera imana cyari cyo cyose byiza wogikora kuko vuba uzobushaje birenze murabona kandi niyumviriye nti urazi ivyo nivyo rero niyumviriye nti ye urazi nta giye kininiya nsigaje ngiye kugenda vuba nibwira nti uyu ni umwaka urenze kuyo data yaba yeho murabona niyumviriye nti ntegerezwa kugenda vuba cyane nabibonye kandi ngaha ntacyo ndakorera imana niyumviriye nti ntegerezwa kunyarutsa maze nkabikora namba ngiye kubikora kandi sinzi uburyo ngiye kubikora nta kindi niyumviriye nti muntu we ndizigiye kubaho nkazobona ukuza kwiwe sinshaka kuba igihume cyanke umuzimu murabona namye ntinya umuzimu kandi ubu murazi bujya bwoko bwi namye niyumvira nk'uwo no kura namye ne data ne vire kandi yoba ari igicu gitoya cera kigendagenda murazi kandi uvuga nti mwaramutse mwene data ne vire nawe yovuga ati mwaramutse mwene data Branham murundi rugingo runaka ntiyoshobora kuvuga ariko nomenya gusa yuko yari mwene data Neville ego noshaka kumukora mu ntoki nk'uko nama ndabikora kuko icyo nzi gusa ni ikiremwa muntu murabona noshaka kumukora mu ntoke ariko niyo bafise ikiganza kiri munsi hariya mumva caraboze murabona niyumviriye nti mana we nizigiye ko ntategerezwa guca muri bijya rero nari ubu ngiye kubabwira ukuri naratinya gupfa sinatinya ko nozimira ariko sinashaka kuba umuzimu ndashaka kuguma ndi umuntu ndashaka kurindira izamugwa murabona ndashaka gusa kuguma gutya sinashaka kuba umuzimu utembera nari ndyamye hariya niyumvira ibyo kandi ubwo nyene hari ikintu kinaga cyashitse ubu murazi kandi mwese muramenyereye ukwerekwa kandi namba iri yari iyerekwa sinigeze ngira irimeze nk'iryo murabona kandi nayagize kuva ndi umwana mutoya cyane kandi ubwo nyene ikintu kinaka cyarashitse kandi numva ubwanje ndiko ndagenda niyumviriye nti yo kandi niyumviriye nti namaze gupfa murabona kandi nagiye murabona nashitse ahantu kandi niyumviriye nti nibaza ko njya kuraba inyuma byari nyabyo bagenzi nk'uko ndi ngaha neza murabona narahindukiriye kugira ngo ndabe inyuma nari hariya ndyamye ku gitanda kandi ndambaraye ndyamye iruhande y'umukenyezi wanjye niyumviriye nti yemwe nkumbure nafashwe bukumbi n'umutima murabona niyumviriye nti yemwe murabona napfuye gusa giturumbuka ubwo bwoba ari ubwo bwiza bwo kugenda rero niyumviriye ni nafashwe n'ubukumbi n'umutima sintegerejwe ku babara nararavye kandi niyumviriye nti yemwe ubu ivyo biratangaje ndajyamye neza hariya kandi mpagaze ngaha rero narahindukiye hasa n'umutima muniniya muniniya umeze cyangwa ikintu kimwe umutima muniniya utotaye ugeraho umuntu atobona rero navuze nti yemwe nibaza ko ibi ari biki kandi ubwo nyene mu gihe naraba haji ibihumbi n'ibihumbagiza by'abagore bakiri batoya bose bambaye imvune zera umushatsi umanuka gushika ku mashigo nta birato bari bambaye kandi biruka baza kuri jewe niyumviriye ntiyariko ibisi n'ibiki narahindukiye narabye inyuma hariya kandi hari hariya rero nararabye muri uru ruhande ngo abo baraje nihekenye rutoki sinasinziriye neza na neza ariko nashobora kumva kandi navuze nti yemwe rero hari ikintu kinaka ngaha gitwengeje hanyuma aba bagore baza bose biruka kandi sinigeze mbona umugore mwiza nk'uwo kandi bose baza biruka ngaho kandi igihe baza banyiruka ko murazi uko narindi mu buryo bunaka banyise umuntu ya nk'abagore ariko sindiwe murabona ariko niyumvira gusa umugore mwiza n'umwe ni akabuyenge ariko niyumvira utari mwiza ni nk'uko Salomo yavuze ati amazi mu maraso yawe rero sindajwe ishinga n'umugore mubi w'amanyama menshi kandi rero aba bagore bose baraje batangura kunshirako amaboko rero ntibyari bimenyerewe murazi sinari gushishikarira ibyo nuko kandi bari rero ngiye kubivuga muri iyi nzira yuko mvise abantu bavanze ariko bari abagore bari abagore hanyuma barampobereye umwe wese maze bavuga bati mwene data wacu w'agaciro hanyuma umwe yarampobereye maze uwundi arampobera nari mpagaze hariya ndaba nibaza nti yemwe ubu ni biki murabona kandi bari bahagaze hariya niyumviriye nti nibiki bishitse naravye inyuma yari jewe ndyamye neza hasi hariya kandi hano nari mpagaze aha niyumviriye nti ibi byo ni ibintu bidasanzwe si ibidata ibintu binadahurika kandi abo bagore bavuze induru bati yo mwene data wacu w'igiciro no kugumbira rero bari igihe cyose bakoze ni abagore ubu ni mumbarire bashiki bacu mu gihe mvuga ibyo kuko ariko mwumvirije umuganga wanyu kandi namba tudafise ibyiyumviro byiza rero ntituri abakristo sinitayeho nabayeho ubuzima butunganye Imana irabizi igihe nari umuhungu mutoya mu marayika w'Uhoraho yambwiye gutonora umubiri wanje kutanywa itabi cyangwa inzoga kandi uko ni ukuri kubw'ubuntu bw'Imana narabigendereye igihe nari umunyabyaha sinigeze njyana n'abagore kandi rero ariko umugabo wese ari ku mugore akamugumbira we akozwe n'uturemangingo tw'umugabo hanyuma we iz'umugore hari ugushishimuka sindaba uwo wari we rero ntumbwire ngo ntushishimuka namba uri umuntu akomeye ariko si hariya kuko ntuzogira ubugira kandi uturemangingo dutandukanye ntuzokora icyaha hariya hazoba habaye ihinduka hariya nta kindi kizobayo atari gusa urukundo rwa bene data ku bagore naho babonetse mu bantu niyumvira umugore mwiza yifata neza hanyuma akagenda nk'umwigeme ni akarorero k'akabuyenge ku isi ndakunda ikintu icyo ari cyo cyose cyuzuye ubuntu niyumvira ko umugore agumye mu kibanza cyiwe hanyuma akagerageza kuba umufasoni ni igihagararo cy'icyubahiro ndabyizera kandi ndiyumvira utameze uko ni nka kristo na antikristo carimwe ndakunda ikintu icyo ari cyo cyose cy'inkomoko nk'igifarasi nziza nk'ifarasi nziza cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose gihagarara mu kibanza cyayo cy'ifarasi nziza cyangwa icyo ari cyo cyose nk'icyo umusozi mwiza umugore w'akaranga umugabo w'akaranga ikintu icyo ari cyo cyose kiguma nk'uko cyaremwe n'Imana namwe ndagikunda kandi bo bari batunganye ariko uko bari kungumbira kose bari abagore urabitahura ariko nta cyaha cyariyo hariya uturemangingo tw'abagabo n'uturemangingo tw'abagore bose bwari garagiye Imana ishimwe bari bashishikya bari bashikanje gose naritegereje hanyuma ntangura kwe nitegereje mu biganza byanje mbona bose bakiri batoya hanyuma naritegereje narindi muto nkabo kandi narabuze umushatsi igihe nari muto umwe imishatsi yashize ko aside hanyuma urahere engetera igihe nari umuhungu muto kandi byabaye mu buryo bunaka kuri jewe kuko ngira inkorora n'ingoga kuko ngira inkorora n'ingoga kuko urusato rw'umushatsi rwanje rworoshye murabizi kandi iminsi y'umushatsi iracari hariya kandi yaturiwe n'aside kandi imishatsi nishobora gukura murabona hanyuma naragiye umugore wanje agiye imyaka myinshi heze hanyuma angurira inkofero y'imishatsi yo kwambara inkofero ntoya y'imishatsi yo kwambara ifuka umutwe wanje ariko nari mfise isoni iminsi yose yo kuyambara kuko byasa nk'uko ari ikintu cikimadikano kandi sinashaka ikintu cikimadikano kandi rero nariyumviriye nti nzokwambara inkofero ntoya nuko narabikoze akanya gatoya murazi ico bakoze bashaka kunyita musenyeri hanyuma navuze ko nashaka kuba murabona navuze gusa nti mureke agende rero naciye gusa ndwara inkorora ikaze hanyuma ndayireka ariko jewe mwebwe mudugije ayo madirisha canke ikincari cyo cyose mureka kayaga gakeya kinjire nkuko yewe nabironse rero naragiye ku muganga hanyuma ndamubaza ico niyumvira yambwiye ati yewe murabona udutoboro ku mubiri wawe turuguruye uriko urabirucuya kubera kwigisha ako kanya ako kayaga karaza gashira agakoko gatera inkorora ku biseru hanyuma kakamanukira mu muhogo wawe igitondo gikurikira uzosarara ibyo nivyo kandi rero yo mana we mwebwe bantu mufise imishatsi ntimuzi ukuntu mwobaye abakenguruka kuyigira uko ni ukuri murabona yemwe ubu nabonye rero yuko ngiye imwe muri iyo minsi namba ntaronse amenyo yanje ngiye kuzoronka amenyo muri yo kandi rero canke nkumbure kuguma atayo mfise rero namba umugabo yemwe sinshobora kutyo bikabije ku muntu yumva abishaka kwambara epireki nk'uko umugore yokwambara inkofero ayiteye ko imishatsi canke imishatsi y'imiterano ivyo bashira mu mushatsi gutya kugira ngo avyimbe murabona ariko atankeka biterwa n'ico ubikoreye murabona biterwa n'ico ubikoreye kandi rero ariko uko biri kose nari hariya nakoze ku mutwe wanje kandi nari nasubiriye kugira imishatsi mana we nari nkiri mutoya kandi aba bose bari bakiri batoya rero nariyumviriye nti yemwe ibi ntibitangaje bari hariya kandi bose bariruka nabaraba bariko baraza kandi nabonye Hope ariko araza yararavye murazi yapfuye afise imyaka 22 yarakiri mwiza benshi muri mwebwe baravyibuka amaso yiwe yirabura maniniya yari umudagikazi imishatsi yiwe yirabura yamugwa mu mugongo niyumviriye nti ubu ni yashika ngaha araja kuvuga ati Bill ndabizi neza ko aja kuvuga ati Bill ni yashika ngaha nariko nditegereza kandi umwe wese muri abo bagore baraza amazi bakangwa mu nda bavuga bati yo mwene data w'igiciro turanezerewe cyane no kukubona kandi nariyumviriye bose bari bambaye cyo kimwe ari ku mishatsi yabo yari itandukanye murazi umushatsi utukura n'umushatsi wirabura n'umushatsi w'inginagina kandi bazi ruhande yanje ariko bose bari bakiri batoya kandi gihe yaza kuri jewe nariyumviriye nti ngiye kuraba gusa icyo mvuga ngiye kuraba gusa icyo mvuga rero yarandavye maze avuga ati yo mwene data w'igiciro yanguye munda hanyuma arabandanya gusa wundi mugore umwe yaraje yangwa munda nawe kandi numvise ugwamo maze naravye higya uku rero haje uwundi mugu w'abantu abahungu bakiri batoya bose mu myaka ya 20 bari bafise imishatsi yirabura n'imishatsi y'inginagina kandi bose bari bambaye imvune zera kandi acacu bambaye ku birenge nabonye baje birukaho narindi hanyuma batangura kuvuga mu kungwa munda basemerera bati mwene data w'igiciro nariyumviriye narasubiye ndahindukira kandi ndi hajya nkiryamye hariya kandi niyumviye nti yemwe rero ibi biratangaje kandi ako kanyo nyene ijwi ryatangwe kuvugisha sinigeze mbona iryo jwi ryavuga riti wakoranirijwe ku bantu bamwe hanyuma rero abagabo bamwe baramfashe maze banshira hejuru cyane ku kintu kinaka kiri hejuru cyane gutya yavuze nti kuki mwakoze biriya bavuze bati ku isi wari umurongozi kandi navuze nti yemwe sindabitahura kandi rijyajwi ryambwira jewe sinigeze nshobora kubona iryo jwi rero ryari iruhande yanje nimvugisha navuze nti yemwe namba narapfuye ndashaka kubona Yesu navuze nti yari ubuzima bwanje bwose ndashaka kumubona hanyuma rero yavuze riti ntushobora kumubona ubu aracyari hejuru cyane murabona hari munsi y'igicaniro murabona mu kibanza cya gatandatu ahantu haja abantu murabona si icindwe aho Imana iri urugero rw'indwi ni urwa gatandatu kandi bose bari bahari baca imbere yanje kandi navuze wamengo bari by'ukuri imiliyoni sinigeze ndababona kandi nicaye hariya aba bagore n'abagabo bacirukanga iruhande yanje kandi bakingwa mu nda bakinyita mwene data rero nicaye hariya hanyuma rero yigejwi ryavuze riti wakoranirijwe ku bantu bawe nk'uko Yakobo yakoranirijwe ku bantu biwe navuze nti abo bose ni abantu banje mbega aba bose ni aba Branham yavuze ati oya ni n'abo washikanye kuri Kristo narabye hirya no hino kandi hariho umugore mwiza by'ukuri yiruka yasa n'abandi nyene yankikuje amaboko yiwe maze avuga ati yo mwene data w'igiciro yarandavye niyumviriye nti mana we asa n'umumarayika aca abandanya hanyuma rijyajwi ryavuze riti mbega wamumenye navuze nti oya sinamumenye ryavuze riti wamushikanye kuri Kristo igihe yararengeje imyaka 90 riti urazi impamvu akubaha cyane navuze nti ujya mukobwa mwiza yararengeje imyaka 90 yego ryavuze riti ubu ntazokwigera asubira guhinduka na rimwe yavuze ati iyo mpamvu yavuze ati mwene data w'igiciro nariyumviriye ntiyo mana we none nari mfise ubwoba bw'ibi yemwe aba bantu ni bazima nta hantu na hamwe bari bagiye ntibari baruhishijwe no kuba hariya hanyuma navuze nti yemwe kuko imbega ntashobora kubona Yesu yavuze ati yewe azoza umunsi umwe kandi azobanza aze kuri wewe hanyuma rero azocirwa urubanza yavuze ati aba bantu ni abawe wazanye kuri Kristo hanyuma navuze nti nshatse kuvuga kubwo kuba umurongozi yuko jewe azoncira urubanza yavuze ati yego hanyuma navuze nti mbega umurongozi wese ategerezwa gucirwa ku iteka nk'ukwe yavuze ati yego navuze nti ni gute ku bijyanye na Pawulo yavuze ati azotegerezwa gucirwa urubanza n'abiwe rero navuze nti namba umugwi wiwe winjiye n'uwanje uzinjira kuko nigishije neza na neza rya jambo nyene nivyo navuze nti aho yabatije mu izina rya Yesu nanje niho nabatije nyene nigishije hanyuma imiliyoni basemerera icyarimwe bavuga bati twiteze ibyo. Hanyuma niyumviriye nti mana we yaba naramenye ibi imbere ko nza ngaha notumye abantu baza ngaha ntimwoshobora guhusha ibi yemweraba ngaha. Hanyuma rero yavuze ati rero umunsi mwazoza hanyuma rero ubu ngaha ntutinya ntutinya canke ntujyame twese turi umwe gusa rero si ahantu hatunganye ni ahantu hatunganye bihebuje si ahera ni ahera gose nta zina rishobora ntimushobora kwiyumvira nta majambo muri kazinduzi yo kubivuga mushikeyo gusa nibyo gusa. Hanyuma niyumviriye nti rero ibi bitegerezwa kuba bitunganye kandi rero tugiye gukora iki ubugira kandi yavuze ati rero igihe Yesu azozira hanyuma akagucira urubanza canke kubw'igikorwa cyawe rero tuzogaruka ku isi hanyuma twambare imibiri. Rero jewe sinigeze niyumvira ivyo igihe ico gihe ivyo ni ivyanditswe neza na neza bavuga bati rero tuzosubira ku isi hanyuma twambare imibiri hanyuma tuzofungura ngaha ntidufungura kandi ntituryama. Bavuze bati dufungura hari yepfo ariko dusubiye ku isi. Niyumviriye nti mana we ibisi igitangaza yo mana we kandi narabatinya cyane kuki natinya gupfa kugira nze kuri ibi. Rero ku ni ugutungana ugutungana kurushirije gutungana gose yo ibi ni byiza cyane murabona twari munsi y'igicaniro murabona nivyo murabona munsi y'igicaniro nyene turindiriye kuza murabona kugira we agende gutora bajya basinziriye ya mibiri isinziriye mwivu kutuzura ubugira kandi aze atuzure nkuko Yesu yaje muri paradizo hanyuma duza Aburahamu Isaka nabo bose murazi bari barindiriye izuka rya mbere binjiye mu gisagara hanyuma baboneka benshi ni ivyanditswe gose byayerekwa ryari canke uko ryari kose byari bijanye n'ivyanditswe gose. Kandi navuze nti rero mbega ibi si igitangaza hanyuma rero niyumviriye nti mbega bijya si igi numvise ikintu kinaka kiboroga ukebuke nk'ifarasi hanyuma ndaraba hanyuma ifarasi yanze ntoya nahora ngenderako prince mutoya naramukunda cyane nguyu ngaha agaze ngaha hafi yanje hanyuma ashyira umutwe wayo ku bitugu byanje kugira angumbire nk'uko namenyereye kumuhisukari murazi hanyuma ashyira yayo yaramurambitse ko ukuboko. Navuze nti prince namenye ko wabaye ngaha numvise ikintu kinaka kirigata ukuboko kwanje yari imbwa yanje ikengeretse yo guhiga igihe umushinga ntaye shot ngaha hepfo yihaye ishano narahiye kwica umushinga ntaye shot kubwayo nari mfise imyaka 16 yayihaye ishano yayihaye ivyo kurya vyica imbwa kandi data yamfatanye inkoho manutse kumurasa neza na neza mu biro by'igipolisi hanyuma navuze nti nzomwica navuze nti rero nagiye kumva yambwa aho yihambye navuze nti Fritz wabaye nk'umugenzi kuri jewe waranyambitse uranyigisha amashure iyo ubaho ikiringo kirekire nari kukwitwararika ariko bakwishi navuze nti ndagusezeraniye Frite yuko atazobaho navuze nti ndagusezeraniye ntazobaho nzomufatira mwibarabara igihe kinaka ariko atambuka rero nzomwirukako urabona hanyuma navuze nti nzoguhorera ariko murazi nk'inkuru narazanye uwo muntu kuri Kristo namubatije mu izina rya Yesu kandi naramuhambye ku rupfu ego mugenzi nakijijwe nk'imyaka 2 inyuma y'ivyo nabonye ibintu bitandukanye ico gihe murabona naramukunze aho kumwanka rero ico gihe ariko naho biri uko Frit yarahagaze hajya ari gadi kiganza canje kandi nari ntegereje sinashobora kurira nta muntu yari gushobora kurira wari umunezero wose ntiwari gucavura kuko byose wari umunezero ntiwari gupfa kuko byose bwari ubugingo murabona ntiwari gusaza kuko byose byari ubuyabaga kandi ibyo biratunganye gusa niwiyumvire nti yo mbega ibi ntibiryoshye hanyuma amamiliyoni yo mu mana we nari ndi muhira nyine murabona hanyuma hama rero gusa numvise ijwi kandi rya semera ivuga riti abo wakunze bose mpembo kubw'igikorwa canje nta mpembo nkeneye yavuze ati abo wakunze bose n'abagukunze bose imana yarabaguhaye navuze nti umwami ashimwe niyumviriye ukundi nti ni igiki cyabaye niyumvise ukundi narahindukiye maze ndaraba kandi ku gitanda umubiri wanje waranyiganyiga navuze nti yo sintegerezwa gusubirayo atankeka ntundeke ngo ngende ariko ubutumwa bwiza butegerezwa kuvugwa mu masegonda gusa nari ku gitanda ubugira kandi murabona gutya nta mezi nk'abiri arenga heze mwaranyumvise bisomwa mu kinyamakuru voice cy'abagwizatunga byagiye ku isi yose murabona kandi mwene data Norman ngaha nibaza ko ari ngaha ahantu hamwe iri joro yarabyanditse kandi yarabitangaje mu buryo bw'udutabu dutoya byagiye hose kandi abavugabutumwa baranditse benshi muri abo kandi bavuze ngiyi imwe ngaha ngiyi kuvuga gusa iyi imwe nyine habayeho amajana atankeke iki cyavuga kiti mwene data Branham yerekwa ryawe mu kinyamakuru voice cy'abagwizatunga kandi ndakunda Tommy Nike naho atakiri kumwe n'abagabo b'abagwizatunga sinzi igituma ariko ntakiri kumwe n'abo ariko yarabivuze neza ibyo ari byo navuze hariya neza hariya muri kijya kinyamakuru cy'ubutatu yavuze ati aho Pawulo yabatije mu izina rya Yesu kandi yategetse abantu gukora icyo kimwe nakoze cyo kimwe murabona yabisizwemo nk'uko byari biri murabona kandi rero nyuma nariyumviriye mana we uyu mukozi w'Imana yaranyandikiye yavuga ati mwene data Branham yerekwa ryawe kandi kumbure ryari iyerekwa ryavuze rero sinshaka kuvuga gujanwa namba Pawulo namba jewe narajanye mu ijuru rya mbere kandi nabonye ibyo bintu bimeze gute kuri Pawulo yajanye gushika hariya hejuru mu ijuru rya gatatu ibyo byari biki yavuze ko atashobora no kubivuga ko murabona namba we yarajanywe namba kwari ukujanwa sindabizi sinshobora kubivuga sinshobora kubibabwira ariko uyu mukozi w'Imana yavuze ati mwene data Branham yerekwa ryawe umengo ni icyanditswe nyine kandi byiza cyane ataravuga ibyerekeye ifarasi yari hariya yavuze ati ifarasi mu ijuru yavuze ati murabona uwo muntu w'idini byiyumviro by'ubwenge murabona yavuze ati ijuru ryarakorewe ibiremwa muntu atari amafarasi yemwe naricaye biri umuhungu wanjye ngaha yari yashize ikete mu biro byanjye bya kera hano ku ishengero araheze kumbura amezi atatu cyangwa ane navuze ni mwene data w'agaciro ntaganzwa n'ubwenge bwawe ariko kandi n'ukuntu nsi ibyanditswe sinavuze ko nari mu ijuru navuze ko hari ahantu hameze nko mu iparadizo kuko kristo yari akiri hejuru urabona ariko mvuga nti namba nshobora kuba biraguhagije singurura mu byahishuro Yohana kandi igihe Yesu aziye ava mu birimba by'ijuru aza abyagiye ku ifarasi y'igitare kandi abera bose bari kumwe nawe baba bicaye ku mafaransi ibyo neza na neza ego neza na neza kandi hejuru aho hantu nyine hari umwe yasa n'inkukuma n'umwe yasa nk'ikimasa none mana we ya mafaransi yaza gutwara Eliya ari hehe ibyo bijya kwerekana gusa yuko ibyiyumviro by'umuntu bishaka gusa ikintu cyo gufatira ko nibyo rero mwitegereze ariko ndiyumvira gusa mu gihe uwo mwene data w'agaciro wubahwa Imana Yohana nimwiyumvire gusa ko hoba ahantu heza ho kwinjizwa mu ivyo mbere gato yuko mpeza murabona namba Yohana yarebye hariya kandi hakaba hariho bene se murabona bene se bategerezwa kubabazwa gatoya rero murabona mwami Imana yanyemereye kubabona bene data na bera bari barindiriye ukuza k'umwami nitegereze ntibari munsi y'igicano cy'imimazi abanje siho bari ariko aba bari bari abamaratiri murabona abanje ntibari munsi y'igicaniro cy'abamaratiri mushaka yuko mwumviriza neza rwose kandi ndaja guheza mvugishije ukuri nko mu minota icumi gusa isaha zine namba ntegerezwa kubisigaza nkazobihezejo raba bobo ntibari abanje bamwe umwami yanyereka umugeni ntiyari munsi y'igicaniro cy'abamaratiri oya igicano cy'imimazi cy'abamaratiri ariko bari bahawe imvune zera kubwo kwakira ubuntu buharira bw'ijambo rizima Kristo yari yabahaye imvune yera siniyumvira yuko mukumumenya cyane niyumvira yuko bamwe mubo kumena gashashara ka gatanu nk'uko ndabyizeye yuko katwugururiwe nabikoze n'agatimanama keza mfise guhishurirwa butomoye imbere y'Imana ndategerezwa kubikora gusa kwiyumvira ko namye ndwanya idini sino kwigeze mba munywanyi wayo ariko ubu karanyugururiwe kandi niyumvira ikindi kindi kubw'ukumenwa kwaka gashashara ka gatanu muri uyu munsi bikosora inyigisho ahanyene noshobora kuba naravuze y'ugusinzira ku bugingo rero ndabona yuko hariho abantu ngaha bizera ibyo murabona ugusinzira k'ubugingo ndiyumvira yuko ibi bitabyemeza nta gusinzira kuriho ni bazima imibiri yabo irasinziriye ariko ubugingo ntiburi mu mva buri mu nyonga y'Imana musi y'igicaniro aha niho ntandukaniye na mwene data umwe w'agaciro mwigisha kandi ndabona ndazi yuko mbona bamwe mu bantu biwe yicaye nga ibyo ndazi yuko uyu ari mwigisha hambaye ni umuhinga kandi umuhinga mu by'ubumana kandi afise za PhD kandi ni umuntu mwiza by'ukuri cyongeye niyumvira yuko yapfuye kuri ubu ariko yari umuntu mwiza kandi umwanditsi mwiza kandi ni mwene data Uriah Smith wanditse igitabo Danieli n'ibyahishuriwe Yohana rero kuri mwebwe bantu mukurikirana inyigisho ziwe murabona ubu sindiko gusa sinshaka kuvuga ibi nishyira hejuru ariko gusa muramubona ariko mwene data Smith kandi mukugerageza gushigikira murabona kandi mukugerageza gushigikira ubugingo businziriye hariya avuga yuko ubugingo businzira kandi ko atagicaniro cy'ibimazi kiri mu ijuru yuko igicaniro cyonyine kivugwa ari we yizera yuko akiri mu ijuru ari igicaniro cy'imibavu ariko kuri mwebwe bantu bakundwa kandi si ukuvuguruza mwere data ndaja nizigiye kuzahurira nawe hakujya murabona si ukuvuguruza ujya mwigisha hambaye ariko ni ukubera gusa ko ibi bihakana ibyo murabona bihakana birahakana ukumenwa kwaka gashashara muri iki gihe cya nyuma bikura gusa mu nzira ubugingo businziriye murabona ni bazima ntibapfuye murabona mwitegereze tegereze ibibu rero namba hatariho arutari y'ikimazi mu ijuru ikimazi cy'ibyaha rero kiri hehe umwagazi w'intama hategerezwa kubaho ahantu aho umwagazi w'intama wijwe wuzuye amaraso urambaraye hariya aho amaraso ubu imibavu yari umubabwe ibintu bimota bari baturiye ibyo bibiliya ivuga ko byari amasengesho y'abera iyo hatari ikimazi kuri arutari rero amasengesho ntiyashobora kwakigwa ni kubw'amaraso gusa ari kuri arutari y'ikimazi areka amasengesho akajya ku mana mwene data Smith yari mu makosa murabona si ukutavuga rumwe nawe niyumvira ko nisiguye neza n'urukundo rw'umuvukanyi kandi yubahe igikorwa kiwe gihambaye murabona ariko yari mu makosa agashashara ka gatano karamenwe murabona murabona ibintu bindi byinshi namba mwarabifashe murabona narindiriye kuronka ibibazo murabona namba jewe ni byiza ubu isanduku yari he mwagazi w'intama wishwe wakomeretse uva amaraso amaraso y'umwagazi w'intama w'impongano kuri aya masengesho amota mumenye bibiri ivuga iti nambi inzu y'urusago yacu yo ku isi niyaramuka isambuwe ifise iyindi iturindiriye ni aho nabonye abo bera murabona mwitegereze igihe umwana murantunga ubugira kandi bashikanje kuvuga gutya ku mugaragaro imbere y'abagore bakiri batoye ariko murabe iyo mugore yasamye inda hanyuma ujya mutekero mutoya w'inyama urizungagiza kandi ugasimbagurika muratahura ni umubiri usanzwe kandi nyene uko ibidukikije byiha igikorwa cyo kubumba umubiri usanzwe mbega urigera uraba umugore wawe imbere y'uko utwana tuvuka arahinduka iminsi yose mu mpera akaba umugwaneza akitonda cya naho yoba atari bwabe uko ubuzima bwiwe bwose icyo gihe azohinduka uko urigera ubona ukungena umubyeyi aba uwejejwe wuzuye ubugwaneza rero ubonye umunyavyaha hariya atwenga umubyeyi umugore afise inda mbona ko ari ubupfu ubuzima buriko buravuka ariko mwarabonye ko impande zose zujya mugore hasa nahatekanye ni iki ni umubiri mutoya wa mpemu ubuzima bwa mpemu burindiriye kwinjira muri urya mubiri ako kanya uvutse rero urabyagwa gusa ariko iyo uvutse ubuvutse umubiri wa mpemu ufatana n'umubiri usanzwe kandi rero bibiliya yigisha yuko twavyawe ubu n'imana twavyawe na mpemu yera ko muri twebwe hari kristo umwana w'imana yaremewe muri twebwe kandi igihe uyu mubiri wo ku isi uzosambuka uyu mubiri wa mpemu uzova mu nda y'isi kandi hari undi mubiri urindiriye witeguye kuwakira ni twava muri uwu uri tukabamwo mu isi hariho uwundi mubiri uri hariya wo kwakira uwo mubiri upfa wambara ukudapfa uwo wo ku isi wambara uwo mu ijuru ibi murabona icyo nshaka kuvuga hariho umubiri usanzwe uwo ni uw'icyaha ariko hariho uwundi mubiri usa nawo usa n'uriya n'uwundi mubiri tugiyemo kandi ndakengurukira imana ko nshobora kuvuga nk'umwungere wanyu na mwene so narabonye abo bantu rero ndabibemereye muri urya mubiri kandi narabakoze ko n'ibiganza byanje nibyo murabe mwitegereze murabe mose eliya mose amaze gupfa na eliya yajyanywe mu ijuru yahagaze ngaha ku musozi wo gukayangana n'ingingo ziwe zo kuvuga kumva gutahura kandi yavuganye na yesu imbere yo kubambwa none n'ubuhe bwoko bw'umubiri yari afise nimwitegereze samweli nyuma yo gupfa nk'imyaka ibiri yarahamagawe ngo agaruke mu kazi uko hasi iryo joro n'umufu mu kazi wo muri endori maze avugana na sauli mu ndimi yumva sauli amwishura hanyuma yamenye ibyari bigiye gushika naho byari uko impwemu yiwe ntiyahinduwe yari umuvugishwa n'imana igihe impwemu ya eliya ije hejuru y'umuntu izomurongora nka eliya azojya mu bugaragwa azokunda ubugaragwa azokwanka abagore bivyigenze azogwanya idini ntazokina n'umuntu uwo ari we wese kandi uwo uko ni gusa uko ni iyo izoba impwemu yiwe yari uko igiye cyose yaza murabona Mose azokwa ma ari wa muntu nyene ubu kandi tubona mu byahishuro Yohana 22 ku murongo w'8 nyakintu nyene ubu mu kubifata neza kubatari izo mpemu munsi y'igicaniro cyo kumena aka gashashara kishwe mu gihe hagati y'urupfu rwa Kristo n'itwuzwa ry'icengero umugwi wa Ekman n'ibindi nk'ivyo abo bayuda bukuri n'amazina yabo mu gitabo namba zo byitegereza mwene data bijanye n'ibyanditswe boyaze bose mereye wovuze wo kumvirije kandi bafise izo ngingo zitanu zose atari gusinzirira mumva badafise ubwenge bari maso cy'ukuri kandi mashobora kuyaga kuvuga kumva ikindi kintu cyose uko ni ukuri yo dufashe minota ibiri amen na mumbabarire nabagumije igice cy'isaha oya sinshobora sinshaka kuvuga ivyo murabona uko ni ukuri murabona ariko raba nkuko gutahura kwanje kwiza ukwiza kandi bijanye nihishurirwa naronse kino gitondo imbere gusa yo mu gaturuturu n'umwami Yesu Kristo hari kumenwa kwa gashashara ka gatanu bijanye n'ibyo bine bindi kubw'ubuntu bwiwe yarabimpaye ubuntu bwiwe kuri jewe na mwewe turamushima kubw'ivyo kandi kubw'ubufasha bwiwe nifuza kuba hafi nkuko noba nigisha abandi gukora cyo kimwe kugeza aho duhura nawe turi kumwe nawe mwebwe mu bwiza igihe ibintu byose bizohera ndamukunda kubw'ibi kandi ni kubwaho ngeza kumenya kubyerekeye ibyo kandi ndizera by'ukuri n'umutima wanjye wose ko ihishurirwa ry'ukuri ry'uguhishurwa kw'agashashara ka mbere kabiri gatatu kane gatandatu twuguruwe kuri twebwe ndamukunda ndamukunda kuko yankunze ubwa mbere kugiti ikaruvariyo ubu buke buke n'ubwitonzi imbere y'Imana igihe tubona kano gashashara katwugururwa Imana yotegerejwe gusuka uruhumyi mu maso y'abana bayikunda hanyuma ibashiburira kure kuko ubutungane bwayo bwite ubutungane busaba gucira kw'iteka icyaha mubyiyumvire ko ubutungane bwayo n'ukwera kwayo bisaba ubutungane itegeko ritagira igihano si itegeko kandi amabwirizwa yayo bwite ubwayo ntishobora kuyirengagiza hanyuma iguma ari Imana iyo niyo mpamvu Imana yategerezwa gucika umuntu ntiyategerezwa gufata igisubirizi umwana atari umwana adasanzwe kuri yo canke ikintu kinaka Imana yahindutse hose hose Yesu yahindutse umwana n'Imana carimwe uburyo bwonyene butunguye yoshobora kubikora Imana yategerezwa gufata hano ubwayo ntibyobaye byo gushika ku muntu wundi muntu rero Yesu nk'umuntu yari Imana yigaragaje ku mubiri witwa Emmanuel kandi gukora ibyo no gutora umugeni be no gucungura umugeni w'abapagani abanyamahanga yategerezwa guhumisha abana biwe bwite hanyuma abibahanire mu buryo bw'umubiri kubwo guhakana ariko ubuntu bwiwe bwazanye imvune ariko ubuzima nimwitegereze ibyabaye kandi nimba yategerezwa gukora ibyo kugira ngo aronke akaryo dushobora gute kwanka ayo mahigwe mu rukundo nambari no joro muri rino nyubakwa hari wa muntu umusore cyangwa umusaza ashobora guhakana muri iki gihe kwa nka ka kajyo kasabwe n'Imana igiciro nk'icyo hanyuma ukaba woshaka kwakira iyo ngabire ivuye ku Mana rino joro kakaba kataragahato nkuko tubizi kuba mu marati nubwo byo gushikira ariko imvune yera warayihawe kandi namba Imana iriko iradodora ku mutima wawe rero kubera iki utobyemera reka rero twunamike imitwe yacu nimba wa muntu cyangwa abantu bari ububoba babyipfuza cyangwa bakaba bashaka kubyakira bashingiye ku kwizera kwanyu umarasi Imana yabaseseye ababazwa birenge yundi muntu wese nta wundi muntu w'imyama n'amaraso yoshobora kubabazwa nk'uko kugezaho umubabaro wiwe ubwiwe wotandukanijwe amazi yiwe n'amaraso yiwe mu mitsi yiwe mbere y'uko aja I Karuvariyo amama y'amaraso yavuye mu mubiri wiwe hamwe n'uwo wo mubabaro n'umutima ujanjaguritse ibyo nibyo yategerezwa gukora ariko yoshoboye kubyanka nyene ariko yabikoze abishaka kubaganje na wewe urashobora kwanka urukundo nk'urwo utabereye kandi rero ibyo murabibona kubwo kumenwa kutu dushashara ibyo nibyo mwakoze nibyo Imana yakoze kandi muriteguriye guhebera Imana ubuzima bwanyu kandi zo basahura mu maboko y'umwantikristo murimo ubu mbega urashobora kwakira ingabire yiwe mukumu tugiriza gusa ukuboko kwawe uvuga uti mana kubyibi nderekanye ko nemeye iyo ngabire y'ubuntu kandi mwene data Branham ndifuza amasengesho yawe ku buryo nzokwama ndi umwizigigwa tuzi ibiganza byanyu hanyuma ndasenga imana ibahezagire nimubyerekane rero ntimubikore kiretse ari ibyo mwerekanye kandi aho nyene mwicaye mubyakira aho nyene kuko mwibuke ntimwoduga icyo kuboko kwawe kiretse ikintu kinaka kibidu kubwiye kandi nta kintu cyobikubwira atari Imana hanyuma rero mu gihe mubona byanditswe bigaragara murabona ibyabaye muri bibiri y'ibihe imyaka mike yiheze imyaka 20 cyangwa 30 murabibona bigaragara neza na neza murabona ibyanditswe bivuga neza na neza ibyabaye n'ibyimirije kuba hanyuma kuri urwo rufatiro rwo kwizera igikorwa cya Kristo aho mwicaye ubunyene mukaba mwataritse ibiganza byanyu muvuga muti guhera kakanya biratunganye ndigeze ndagize Kristo rero umucunguzi wanje kandi nzobaho kubwiwe ubuzima bwanje bwose kandi ndifuza ko Imana yonyutsuza mpemu yera kandi nimba atari ubwabatirizwe mu izina rya Yesu Kristo ikidengeri cy'amazi kiza kuba kikurindiriye dusenge Mwami Imana hariho igitigiri kinaka cy'ibanza mu bantu badugijwe ndazi neza yuko uri umwami Yesu wa wundi nyene watubabariye ibyaha byacu araheze imyaka myinshi kandi kubw'ukubona kwadushashara duhishugwa hanyuma ibintu bihambaye byashyitse ngaha nyene mu myaka mike yeze ndizera n'umutima wanjye wose yuko umuryango w'imbabazi watanguye kugurugwa kandi uriteguye gufata urugendo rwawe rero gucungura ihanga ryawe mu gihe hakiri icyumba cy'umuryango wuguruye nk'uko byari mu minsi ya Nowa emera buno bugingo buba mu mubiri wa rino shengero rizokugwaho umunsi munaka wadugije ikiganza gipfa imbere aho kubera ukwemera kwabo no kwemera yuko bizera kandi bashaka kwemera ibyo ubabwiye kubw'agakiza kuri kino gitabo kimatani judushashara cuguruwe kubwacu bahera ino joro mwami imvune y'uburokororotsi bwa Yesu Kristo n'umwambaro w'ubugingo bwabo muri iyo kugira ngo bashobore guhagarara mu nyonga hawe kuri wa munsi wegereje batunganye kubw'amaraso ya Yesu Kristo that they might stand before you in that day
which is close at hand, perfect by the blood of Christ.
Mwami Imana, nimba batarabatizwa mu izina rya Yesu Kristo kandi hejuru y'uguhishurwa wampaye ku bijyanye n'ibyo, kandi mbona Pawulo yategetse abantu bari babatijwe na Yohana umubatizi kubatizwa ubugira kandi mu izina rya Yesu Kristo kugira baronke mpwemu yera. Mu byakozwe n'intumwa 19 ndasabye yuko za kubemeza mwami kuri hanyuma baheze bakubahe wewe. Kandi rero mu guca bugufi kukwemera kwabo no guca bugufi kukwihana kwabo no kumazi emera nk'igisubizo ubuzuze mpwemu yera kubw'inkomezi igikorwa ubuzima bwabo bwose busigaye, ndaguhaye mu izina ry'umwagazi w'Imana yatanzwe Yesu Kristo.
Amen.
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 Amen. Ndamukunda. Ndamukunda. Kuko yankunze ubwa mbere. Agura agakiza kanje ku giti ikaruvariyo. Rero kuri mwebwe mwari mwadugije ibiganza byanyu, mwumvire ugutekereka kwa mpwemu kuzokurikira ya mategeko y'ijambo kubw'umunyabyaha yihanye. Mubikurikire muri gikorwa cyose, kandi Imana yo mu ijuru izobahemba kuko mwemangiye. Umwami abahezagire. Ejo mu ijoro muzozane amakaramu yanyu n'impapuro, rero nk'uko muri kwiteze kuba ngaha nk'uyu mwanya nyene saa moya na nusu zuzuye, umwami niyabishaka. Kandi munsengere kugira ngo Imana izinyugurure agashashara ka gatandatu cyo kugira ngo nzoshobore kukabazarira nk'uko akama gushyira icyo gihe. Turirimbe kandi murindi ndirimbo gusa ariho mu mashimwe y'uko ubwiwe yapfuye mu gishingo cyacu kandi yaducunguye. Ndamukunda. Ndamukunda. Kuko yankunze ubwa mbere.